mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ivyahishuriwe Yohana igice cya kane igihimba cya gatatu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data Neville, umwama guhezagire kandi mwaramutse shure rya Bibiliya kandi mwese mwiyumva gute iki gitondo neza ndavyizeye. Amina umengo tu iri ryari rimeze nk'itangazo ritoya ryo kuvuga yuko twoba turi nga iki gitondo kuko sinari naronsi gahunda y'urugendo rwanje ntiyari bwakorwe y'igihe noba nagiye. Rero ibi byakozwe ubu by'amezi atandatu aza yemwe rero niyumviriye ko byoba byiza tugize igikorana iki gitondo kuko hazoca igihe kinaka imbere yuko nsubira kugaruka aho ngeza kumenya kumbure akagatasi. Kandi nzo tuzoba twagiye rero iri yingariza tuja hariya i Beaumont, Texas aho tuzotangurira hariya yingariza hanyuma tugira igikorane hariya cy'iminsi nk'umunani cyane icumi hamwe n'ishyirahamwe ry'abigenga n'amashengero atandukanye. Mu by'ukuri byafashwe mu mugongo n'amashengero yitwa izina rya Yesu muri Beaumont, Texas aho twagize igikorane gihambaye haraheze igihe nyene neza inyuma y'uko iyi foto yafashwe. Kandi ba ndazi ko bafise imodoka hari yifise ndibaza imodoka mirongo ibiri n'indwi canke itereni ifise imodoka mirongo ibiri n'indwi kuri iyo iza hariya mu gikorane cy'i Beaumont hariya niho umukuru w'igisagara yatunganije urugendo kandi rwashiye mu mabarabara n'abandi bose. Twaragize igihe i Beaumont kandi tuzogarukira iyinga kandi rero twifuza kuzisane Anthony ariko ntituzoronka umwanya w'ibyo kiretse mu kugaruka. Kandi tuzova hariya tuja Phoenix, Los Angeles, Long Beach kandi rero tuzogaruka umwama bishatse tuzogaruka duce East Coast tugire muri Virginia na Carolina yo mu bumanuko tugaruke hanyuma tuje Bloomington Illinois kandi kuva hariya tuja Lane Tech High School yinga rya nyuma muri ndamukiza mu bagwiza tunga baba Kristo. Kandi rero nzova hariya nja muri British Columbia yo mu uko njaraska nzoba ndi hariya gushika muri iruheje kandi rero turize kuzogira ibihe byiza. Ndasenga namba matohozi ivyo nabayemwo haraheze igihe kuvya makori bijanye n'ishengero ngaha bizorangira ico gihe hanyuma re tuzonzoba nshobora kuja hakurya y'amazi rero nambuko ariko neza muri iruheje ivyo bizoba ari byiza kuri Afrika ivyo muri iruheje mukakaro na myandagaro muri Afrika rero ntake ndake yega amasengesho yanyu. Kandi turindiriye kuza k'umwami ibintu byose n'inamba bizoba ari ubugombe bw'umwami murabona ntitubizi yoshobora ibisa uburongozi neza na neza twaronse gusubitumire bwose hamwe kandi twarabisengeye twasabye umwami tuti niyihe nzira twofata kandi umengo rero ntisintegerezwa gufata ingingo ya byose nyene ndareka abandi bakabyiyumvira bakabisengera kandi rero umengo twese twasa nabumva yuko turongowe kuja mu burengero mu bumanuko no mu burengero muri ico gihe ku buryo rero twaronse ubutumire bw'ahantu hose rero twatanguye ako kanya kandi ahantu hambere hanje mu mutima hari Beaumont canke San Antonio rero twarabisuzumye kandi twararonse ubutumire aho hantu homi kandi twateguye kimwe Beaumont kandi mu gihe bari bafise amashengero mirongo ibiri nane n'ibine yafifatanije ya United Pentecostal n'ibindi twiyumviriye ko dufise inzu nini yayishuri ryoba ryiza kuruta kubaha nk'iminsi icumi mu gishingo cyo gutanga itanu kuri buri kibanza niyumviriye kubihurije hamwe umengo byoba byiza kuruta rero hari abantu benshi bakenye Beaumont muri kijya gihe cye cy'amavuka cya Texas hariya kandi rero turiteze ibihe bihambaye muri Beaumont kandi ubutwi ntitwigeze turagerageza kuja hari ibigo binini ya nibibanza binini ariko tugerageza kugenda nk'umwama turongora kugenda uko vyoba bitoya canke binini ya gusuka umwama rongora rero mu gihe ico ari cyo cyose yoshobora kudutuma ko imakedonia kandi twohava ku rubuga igihe ico ari cyo cyose kuvyo yoba duhamagariye gukora ahantu ari hohoze kandi atankeka twararyohewe n'uyu mwanya no gufatanya ku ijambo ry'Imana hamwe namwe abantu beza ndizeye kuko muzoba bizigirwa ubu kandi ko muzoza mwishengero maze mukagamburukira inyigisho za Bibiliya zikiriye muri mwene data mwiza nga mwene data Neville uwo ndabatumiye mu rwego rwo hejuru nk'umusavyi w'umwami Imana mubandanye muje imbere byimbitse kurusha hamwe n'Imana kandi abinezererewe cyane akandi shengero ritoya ndabahanura mu izina ry'umwami Yesu gukurira mu buntu bw'Imana no gushikama no guhanga amasi karuvari y'umwanya wose gukura imizi yose yo mu rwanizi mu mitima yanyu n'ubugingo bwanyu ku buryo Imana ishobora kubakoresha igice aricyo cyose namba mwokigera mwumva mwokora ikintu kinaka canke guhishurirwa canke ikindi kintu kije kuri mwebwe mu buryo budasiguritse ikintu kinaka cyo kugabisha canke ikintu kinaka mube maso Satani agira uburiganya kandi n'umunyabwenge uko bishoboka murabona mubishire hamwe n'ijambo ry'Imana kandi muhuze umwungere wanyu murabona kandi mubona ingabire n'ibindi binyegetera mu ishengero n'izo ngabire zikora ibikorwa imbere yo kuzireka ngo zice mu bikorwa n'ibindi bwa mbere mwumve igisunika mu mutima wanyu bumwansa agira uburiganya by'ukuri murabona kandi ibyo nivyo nyene bisambura amashengero bikayacamwe ibice cyose n'ingabire y'ukuri yakoreshejwe nabi murabona ikintu kinaka Imana igerageza gukora kandi cyakoreshejwe nabi gusa kizo kizo ntikizoga bagirira nabi gusa ariko kizosambura ishengero ryose murabona mu gisuzume mu gifata muri Bibiliya hanyuma mukigerageze kandi murabe namba ari Imana cyangwa atariyo mugume gusa mu gisuzuma kandi mukigerageza murabe namba kiri mu murongo wa Bibiliya mu buryo butunganye kandi kijanye n'ijambo rero muzoba mumeze neza cyane murabona mu gihe ijambo ryavuze ko byoba biri ngavyo ukora mu buryo bunaka guma neza hamwe navyo ntitu ntuzokwigera ujibija kuri cyo umuntu wari we wese yakora ukuntu byose avyo bari by'ukuri namba bitagaragara mu byanditswe kuva ku itangira gushaka mu byashyirwe Yohana bireke ntimwite mu mutego turi mu minsi ya nyuma ho Satani ari umubeshi gusukwa ashobora mumparire namba ngerageza gufata ikibanza cy'umutware sindi umutware ariko numva kuri mwebwe nk'uko Paulo yavuze kera hariya mu ikoraniro ry'igihe kimwe muri nyenye yeri mu gitsibo canje gihe nzoja bukagihugu hariya mu rundi ruhande hakurya maze tugahurira muri ico gihe cy'ubwiza ndashaka ko muzoba hariya mukayangana nk'inyenyeri mu gitsibo canje murabona kandi ndashaka ko muzoba hariya ndashaka kuzoba hariya kandi ndibuka mwirekwa ryanje gihe nabona inyonga z'umwami abantu biwe muri kirya gihugu cy'ubwiza hakurya narazwi ruhande nababwiye kandi bambwiye ko yoncira urubanza ubwa mbere akurikije ubutumwa bwiza mvuga navuze nti neza na neza uburyo Paulo yabo kanda ya mamiliyoni y'abantu bavugije nuru bati turuhukiye kuri ibyo murabona ubu ndabishaka ko bimera uko akandi tugiye kuzohurira hariya umunsi umwe kandi Imana ntiyigeze irungika mwene data Neville na Jeyo kuba batware nta na gatoyi turi bene so gusa murabona bigisha ubutumwa bwiza rero mureke mwese dukorere hamwe kandi rimwe na rimwe iyo kintu kinaka kiriko kirakora gitegerezwa gukosorwa cyane kuvugwa ko ikintu kinaka gikosorwa cyane ikintu kinaka kurumuru ubwo buryo kandi uwo muntu afise iyo ngabira akavyiyamiriza mwibuke gusa akavyanka mwibuke iyo ngabire ntiyariyo ntiyari Imana ubwa mbere mwemu w'Imana yama yiteguye guhosorwa yitonze aciye bugufa afise ubushake murabona namba hagurutse maze akavuga ati nzobikora uko bimeze kose murazi ukuntu rimwe na rimwe mwibuke gusa impemu zikakisha sinzi Imana murabona kuko wofata igisubirizi mu gihe kini isi yose yuzuye ubwiza bw'Imana murabona ubushobozi bw'ukuri bw'Imana ni kuko wofata igisubirizi nikihe kigeze kure cyane ariko mwibuke Bibiliya yavuze ko mwokwinjiye nk'iyene nk'umuntu w'uburiganya uko bishoboka kose kuba kandi ahende n'uwatoranije biba byoshotse murabona kandi ubu nimwe na rimwe twiyumvira ko turabatoranije kandi ndizera ko turi bari ko reka tugumane na Bibiliya kandi hanyuma rero ha kintu cyose ari cyo bijanye n'ibyanditswe kandi mu rutonde rw'ibyanditswe bitanga ishimwe ku mana n'icyubahiro cy'ishengero n'ibindi turazi yuko ari by'Imana kuko bibiliya ibishigikira ariko amajambo yacu gusa ntazobishigikira ntazo co bimara bizogwamwo kandi rero namba ikintu kinaka cadukanze naho cyo bumengo ni nyaco namba atari cyatari cyanditswe giterere kuri ubwo nyene kuko hariho hari icukuri kirindiriye murabona ku bw'ivyo musengerere iminsi yose kandi cyo mukora cyose musenge musengere kuko ubu turiko turaja ku rubugu bwa nyuma kuvyo niyumvira ubutugiye kandi mwibuka ibintu bihambaye biriko birashika ntibizwi mwisi Yesu yaraje yabayeho yarapfuye kandi yari itanze yasubiye mu bwiza kandi ama miliyoni ntiyegaze mwe kintu na kimwe kuri ivyo murabona si ibintu bibereye icisho bihambaye binini ya ni yaje mubiwe murabona kandi uri no gutwe niyumvisha mwema bwira amashengero sabo hanze amashengero ni shengero rironko kunyiganyiga kwaryo nahora niyumvira ibitandukanye n'ivyo gushitsa umunsi umwe avuganye nanje yansabye gusubira mu ijambo no kwiyumvira inge n'ababahanuzi bose bavuga igihe Yohana yazabata ahantu hejuru hazoshigwa n'ahantu hasi yashigwe hejuru n'inge n'ubushobozi bw'Imana bwokoze akandi imisozi yose yosimba simvye nk'utwagazi tw'intama n'amababi yakomye amashi rero byasa nuko hari ikintu kinaka cari kigiye gushika vy'ukuri murabona akandi giye caje kahabaye ku muntu w'umutama yacava mu bugaragwa nkumbura afise ubwanwa bure bure kandi yizingiriwe kigice gishake c'urushato rw'impene nta bintu byiza byari hariya mu bugaragwa yari yabaye hariya kuva afise imyaka 9 kandi ico gihe yari afise 30 yaje ava mu bugaragwa shimitse avuga ko vyo kwihana hagaze mu vyondo bimushika mu mavi nkumbure ku nkengera za Yorodani kanda aho nico gihe abantu haje hashigwa he hasi n'ahantu hasi hashigwa hejuru murabona ni mutegerezwa kuba mufise ugutahura kwa mwe mu mwibuka Imana ntiyigeze kandi nta na rimwe izokwigera kuri iyisi iba mu bwizira bigwanya ntizokwigera ubutumwa buhambaye ntibuzokwigera bugira abantu bahambaye nakana ntibizogenda uko abakozi bayo ntibakora muri ubwo buryo bwiza n'icubahiro byayo n'ibyo biri hejuru ejo hahise Achanghe haciye iminsi ibiri ndiko ndaja muri Kentucky hariya muri Kentucky hamwe n'umugenzi wanje mwiza mwene Data Banks Wood hari ho umupolisi w'umugore yarahagaze hariya maze aravuga ati muhungu mwiza vyogabanya umuvuduko ati nta kigongwe Nuko mvuga ntego nivyo navuze nti n'igihugu gishitsaho hari hama miliyoni y'abakozi maze bagafata abagore bakabagira abapolisi bakabarungika hariya n'abashoferi n'ibintu nk'ivyo ni hamwe mu dusembwa duhambaye ku gihugu cacu neza na neza akora hariya bimeze nk'ivyo agakwavuga akora mu isafuriya y'amavuta murabona gusa si kibanza ciwe kandi yanavuze nti ivyo vyahora bintera ingorane cyane ariko ubu nta nguye kwibuka rero ntibitangwere si bwami bwacu ntiburi bw'iyisi bafise mu kuko abagore bacu bimosha bakipodora n'intambo za rock and roll n'ibi bintu byose rero abantu baja mu mashengero asanzwe bakiyumvira bati ni byiza kuko nibo n'abanyamerika n'abanyamerika bafise impemu ya Amerika ntitura abanyamerika turi abakristo tuba impemu yacu ni y'ukuri y'ubundi bwami yaba impemu yacu yari y'ubu bwami cyo gihe twosenge hamwe n'ibi bintu rero twose zindiri mbozo sezitayisoni kandi twosenze zintambo zose za rock naho umutima wawe uri hose niho ubutunzi bwawe buri kandi ubutunzi bwawe buri mwijuru kubw'ivyo rero turiko tuja mu bwami aha si muhira tuba ngaha gusa tugerageza gukura abandi bene gihugu mu mwiza kandi tuja mu gisagara maze nkumbure tukagirisha ibikorane by'igisagara cyose tukarima nk'igihe cindwi imwe canke iminsi 10 kubwo bugingo bumwe bw'agaciro hariya bumwe gusa bwicaye hariya mwoshobora kuvuga muti igikorane cyagenze neza cyane ibihumbi bitanu baje kuri ya rutari birashoboka ko hatoba n'umwe muri bakizwa habe n'umwe muri bo murabona kandi hoshobora kuba mwoshobora kwiyumvira hariya muta abantu babiri gusa nibo baje kuri ya rutari ariko umwe muri bo yoba nkumbura ari uw'agaciro duterera gusa urusenga mu nzu imana ikuri firazi kirifi n'ikitariyo kubw'ivyo murabona tuvuga ubutumwa gusa kandi mwibuke yuko muriko mukora cyo kimwe muri uru rusengero ariko mwami mwibuke ibintama zanje zizwi ijwi ryanje kandi ijwi ry'Imana n'ijambo ryayo Nariko ndiyumvira uwundi munsi nge nabantu bavuga yuko hatigeze habaho idini rimwe ry'amasengero rivuga ritugukiza indwara kuva ku mana ntikwari gukwiriye nta narimwe umuntu numwe yigeze ahabwa ingabire yo gukiza indwara ku Imana kiretse uwera Paulo cyangwa intumwa bari 12 mu nzu yo hejuru bahawe ingabire yo gukiza indwara kuva ku mana kandi barabobonye nibyo byarakemuwe ariko murabona ukoresheje iki gicapo cyiza cyane hariya mwene data wari yaduhiye yadushiriye hariya mu buryo bw'ibitangaza ko kagozi gatoya gaciye gaca mu bashengero nzira yose ndibaza ico bya dini nyene rivuga kubijanye na kahise kishengero kuri Irene wera Martin nabariya ba maratiri bose hariya mu bihe byose mu mwanya majani inyuma y'urupfu rw'intumwa bavuga mu ndimi kandi bakiza abagwaye bongera bazura abapfuye kandi bakora ibitangaza ishengero ryose ndibaza kuvyabo namba byari ku ntumwa gusa murabona ukuntu bafise aho bigarukira ntibifise ugutahura kwa mwemu nta kindi murabona impumyi bapfiriye mu caha no mu kugabitanya icaha bisiguru kutizera ikindi cerecho cose cyo mu kutizera n'icaha namba umuntu afise izina ry'icubahiro rirerire nk'uko rya dedere zibiri pehe dedere avuga ati nta kintu kiriho no kuvuga izi ngwara ku Imana cyangwa umubatizo wa mwemuri yeri uwo muntu yapfiriye mu byaha nkumbure yo bashobora gusigura abanga y'ubwoko bwose muri biri ariko ubuzima bwiwenye n'igishinga ntaye kiwe byemeza yuko yapfuye yapfiriye mu caha no kubigabitanya kuko ari umunyabyaha ibyaha no kutizera umuntu wari we wese yotegerejwe icaha si ukusambana canke kunywa itabi canke gutamba no kwitwara nk'uko ivyo si icaha n'ibirango kutizera ariko wizera ntaco bitwaye namba umuntu atanywa inzoga atanywa itabi adakora ibi bintu atarigeze avuga amajambo mabi yitondera ibyagezwe cumi vyose ashobora kuguma ari umunyavyaha mubi murabona wo mu rwego nyene rushoboka namba hakana ikindi ico arico cose c'ubushobozi bw'Imana n'umunyavyaha ijambo icaha no kutizera rero mwitegereze murabe namba ari byo canke atari byo ubutizera ijambo ry'Imana n'umunyabyaha kandi ntashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru ubu iyo niyumviriye rero muri iki gitondo niyemeje ubwanje kubw'ubugombe bw'umwami kubw'icagezwe cyangwa mwera kuza mu rusengero bugira kandi maze nkumbure nkagumya mwese amasaha abiri cyangwa atatu ariko nshaka guheza igitabo cya kane cy'ivyashiriwe Yohani mbere y'uko ngenda kandi rero nizigiye yuko bitarare baremereye nizigiye yuko ari icubahiro kuri mwebwe nizigiye yuko ari ikintu kizobagirira neza kandi kikabafasha mu minsi igiye kuza kandi ubu nkumbure nabwiye Billy ngo aze ngaha muri iki gitondo maze abaha amakarata yo gusengerwa namba aho bahari abashyitsi na bamwe hagati yacu kuko tuzoba tugiye kandi rero kandi sinzi ryari tuzogaruka Imana yongeye yonyine irabizi kandi nashaka niyumviriye uko nkumbura igikorane cya nyuma namba kandi igihe yampamagara rero nk'isaha zitatu akavuga ati papa hari abantu hariya bo gusengera n'abajije n'abababajije ariko ati n'abantu n'abantu baza mu rusengero igihe cyose navuze nti rero ntutanga ikarata nimwe urabona navuze nti kuko abona abantu namba dufise ubusengero abagwaye iki gitondo turaja guhamagara abantu abasengera ariko navuze nti namba ari hari abantu baza mu rusengero tuzo yashaka abashitsi nuko rero yavuye hariya haciye umwanya muto igihe yasanga mpagaze hariya avuga ati yemwe natanze amakarata yo gusengerwa ati makeya gusa hariya imbere natanze amakarata yo gusengerwa makeya hanze navuze nturashobora gukora icyo ushaka icyo aricyo cyose navuze nti rero turaja kuraba ingene ubutumwa bugenda turabaho tugeze hanyuma rero tuje kugenda jewe yavuze ati yemwe abantu benshi bashaka amakarata yo gusengerwa atanheka ariko abari abantu bari hariya mu rusengero murabona rero turazi yuko Imana ari Imana kandi y'ibintu Imana ikora gusa rero iyi telefoni ivuga umwanya wose ku bintu by'abantu batandukanye y'ibintu bitoya rimwe rimwe ninge n'Imana yishura amasengesho ndibaza namba urya mufaso ni mutoya cyangwa umugabo wiwe ari uwepfo niyo warubanije abazanye uriya mwana mutoya yacitse intege rya joro arwaye indwara y'amahaha iwanje n'isaha zitandatu indwi aho ni byiza umwana cyane ameze gute ni byiza cyane itegereze ndabereke gusa ko ari ikintu mutari munsi yuko mutobandanye igihe mpemuyera avuga Fred Sotman mwene data w'agaciro Fred namwumvise avuga aminaci igihe ariko sinashoboye kubona ahari hari he hano neza hano mwene data Fred Sotman handi kugira nerekane ingene byoroshye yari afise abagenzi bariko baraza mwene data Welche Vance ndakega sindabiti bari bafise mu kwegane hariya bari bahugaye imiryango n'urufunguruzo kandi Fred yari yitaye yataye ifunguruzo rero yarondeye hose hanyuma ntiyashobora kuzironka namwe rero mwene data Welche yaharaje ubwo nyene rero umunsi warashitse aho bategerezwa gushika n'ibindi ntibashobora gutora urufunguruzo na hamwe kubw'ivyo yari anerefonye iwanje avuga ati mwene data Branham ifunguruzo ziri hehe mbega dushobora kuzitora hehe Ibyo birashoboka gutsitaza bamwe muri mwebwe ko umuntu abazi ikintu nk'icyo ariko rindira gusa kanya gatoye muri buka abahungu ba Isaya barondera inyumbu rero namba nari mfise impa no muntu kezanje yano ijanye kandi nkayerekana kubaza nkari umuhanuzi kandi nkumbure ko yotubwira hizo nyumbu ziri muravyibuka ivyo kandi gihe yari ko aratembera mu nzira yahuye n'umuhanuzi yavuze ati muri ko mura rondera inyumbu yavuze ati hariya ni musubiri muhira yavuze ati zamaze gutaha ivyo si byo Narasenze Fred aragenda hanyuma aratora imfunguruzo n'ibyo murabona mwene data Ed Dorton ari hehe ndazi ko ari ngaha ahantu hanaka namubonye haciye akanya yo inyuma ngurya yabyumvise biciye mu itelefoni yo mu biro canke ku itelefoni rusange ubuheruka yarantevorefonye kandi mwene data Ed yari mu ngorane zikomeye nashaka kumufasha we yavuze ati nshaka gusa kubibaza Imana nasabye Imana ngo imufashe hanyuma umunsi ukurikira umugore wiwe yarampamagaye umuntu yari yaje kubafasha n'ibyiza ibyo n'ibyo mwene data Ed murabona we ni imana gusabira hagije we ni imana gusa murabona we gusa ni imana ibihe byose buri gihe ahantu uja handi uva hamwe uja handi ntibiraba ingonani yayiruye we ni imana ntitugenda twirata ibyo bintu ntitubikwiye gusa ntureke ibigi ikiganza cy'iburyo cawe ikiganza cy'iburyo ngo kimenye ikibubamfu n'ikibubamfu ntikimenye ikiburyo gikora turavuga hagati yacu ariko ntitubisemerera handi kuko ni bwishime kandi imana yoshoboye kubikora rero umuntu umwe wese izobikorera uwari we wese azokwizera n'ukwizera ukwizera icyo ari cyose ushaka gukora uko niko kose ibyiyumviro byawe byoba bijanye kubiganye ku mana itanga byose mbega si byo gutyo yishura amasengesho we imana ni data yishura amasengesho ubu rero kubw'ivyo niyumviriyemo gusozera ibi bikorane biheruka n'ibindi nk'uko twabikora tworonse nkumbura ukurobanura imwemi inyuma y'igikorane namba umwami abishatse kandi nkumbure mugihe cy'igikorane ntitumenya gusa icyo agiye gukora ndabikunda uko ntugashireho ikintu kinaka mureke wewe akora icyo kintu ashaka ubu ufata igice cya kane cy'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kandi munyongere umwanya Ego? Ego mwene data. Atanke kadize ivyo byo kurinda vyizeye hano. Hano mwene data Welche Vance ndibaza ko ari we yicaye neza hariya ndeka igihe turiko tuzingurura mu vyashiro Yohana igice ca kane. Hano ntagiye gihaciye mwese mwarumvise kandi murasoma mu binyamakuru ivyerekeye uwo mugwi wirusivire wibiza imodoka bazitwara ikentuki ahantu hanaka banyarutsa kandi ikentuki ntibikenewe ko uronka icemezo barakiguha muri kentuki kubw'ivyo wewe gusa ikintu kimwe gusa utegerezwa gukora ni ukuyijana hariya no kuyigurisha rero bafata izo modoka bakazinyegeza kandi bakazisiga ubugira kandi hanyuma bagasohora izo modoka kandi bakazigurisha ivyo utegerezwa kugira ni nomero yawe y'ibarabara kandi bakugirira icemezo rero baratora umodoka mwibarabara kandi bakayitwara na miningo gahanyuma bakayijana muri garaje ahantu hanaka gusa bagahindura byose murabona hanyuma bakayisiga na buri kintu bakayisohora kandi bakayidandaza hariho umugwi wabona cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi igihe kinini muri kenti kinasomye mu binyamakuru hano ntagiye gihaciye inkuru ibyerekeye yemwe mwene data Evanse wagashiro umutima mwiza akomeye umuryango wiyo batwara imodoka iyo inzira yose bava mako George abagushika hano buni uyinga kumviriza ubutumwazi ubutumwa bwiza yo mbega ubwiza iyo kandi mbega abagenzi nyabo rero yagiye muri California mirera ho sindiko ndamamaza mirera ariko niko nibaza ko bafise ibyo kurya bidoshe rwose vyikentu kirwisibye kentu kuko biri kose kuvyingerekeye sindiko ndavuge muhiri wanyu aho nafunga uye hariya ubu mvugwa murabizi hanze kandi ndafungura hariya naho ndashobora kugaburira umuryango wanjye hari ibizimbutse gusumba muhira ivyo nivyo ubu rero ndinjira hariya namwe ne da Stefan sarinjira hanyuma saba ikindi cyo gufungura kandi ahagarika imodoka yiwe hanze hari igihe yasohotse n'impuzu ziwe zose n'umuryango nabandi bose nta modoka canke ikindi kintu yarafise yarayagiye yemwa gowe mwene da Stefan se numuntu nkamwe mwese afise akazi gatoye hariya kandi akora imiduga agura imodoka zapfuye akazikora n'umuntu w'umworo kandi akoresha amafaranga yiwe mu kuza hano kuko yizeye ubwo bwoko bw'ubutumwa bwiza ndiko ndasenga ngo Imana ibo babuburu ibarungikira intumwa hariya hantu hanaka ngo ibafashe muri kirya gihugu rero mwene data Evanse araza kandi ntiyarazi icyo yokora yari yabimenyesheje igipolisi kandi ntibashobora kuyitora nuko aza muhira we na mwene data Fred n'abandi twicara mu cumba turabivuganako maze nti ubu niko tubigenza twicara mu cumba tugatora icya tukavutora icyabaye hanyuma rero tukaja ku mana rero igihe dusabye umwami tugaruka n'umuntu yari afise iyo modoka kumugarukana no kumusubiza inyumaho yari ari hose muri sanswe bazicana hafi ya bowling green kana hano hana kabizoso ahora kuri iki kiraro gishushe hano murabona gutyo bashora gushika basize kandi bazikoze kandi yari imodoka nziza nibaza imodoka y'ubwoko bwa brake sivyo gamwe ne data Evanse yari imodoka y'ubwoko bwa brake nuko rero uko vyagenze twarapfukamye turasenga kandi umwami duhigisha ingana ye byose byari byiza gutyo rero inkomezi z'umwami zaziza tweza ziza kuri twebwe mwene data Evanse yarasohotse aragenda arongowe kujana izina runaka yaragarutse hano Jefferson vini modoka bari bayibirwa isivere ngiye modoka yiwe yari hagaze hariya na essence ikwiye yo gutwara yo inyuma y'ivyo kuba yarayitwaye hafi ya bowling green hanyuma akagaruka bavuye mu modoka barayihagarika bisiga imfunguruzo muri iyo kandi gusa baragenda kandi bayisiga hariya neza hijwi fiye Jefferson viraho yashobora kuyitora iriwe isivire hani Jefferson vie bayigarukanye iyo nzira yose murazi umwami ashobora gutuma inyoni zimwuba hashobora gutuma abantu bamwuba hashobora gutuma abansi biwe bamwuba hawe ego mugenzi we ni imana hano hahagaze imodoka iwatakintu na kimwe kibuze gusa igiti citangi cy'igitoro aho yari hafi gushika bowling green kandi mpemu yarashobora kuba yavuze ati hindukira subira inyuma hariya hanyuma utwari iyo modoka Jefferson vere isige neza hariya kunzira kandi uyihagarike neza hano kuko ngiye kumurungi kano kandi hane niho ayitora sivyo ga mwene data Evanse nivyo murabona weni imani irishura amasengesho mwene data royo we gusa urya ni mwene data srotare nico kimwe yakijijimbwa yawe ntoya kandi ndazi kwa kizayishura amasengesho icharage aracyakora ibitangaza iracyari imana yamye na ntaryo ari imana izo kwama na ntaryo ari imana ni imana kugasongero kinzu mbega ni yihurya mwene data yaririmbye hano mu rusengero imana mu gikoni imana mu mirima imana mu modoki ni imana hari hose ni imana byose byose muri byose imana yo Yesu kuntari byiza twohava dutangura kuvuga ubutumwa heza kanyaga nitwigere dushika kuri iki cigwa ni byiza muze twunamika imitwe akanyaga to duseka data wo mwijurunye n'ubuntu turakunda cyane ijambo ryawe ryera gushika imitima yacu gurugumbira muri twebwe iyo tuzi yuko mpemu wawe yamanutse hagati yacu kandi akatwongera hanyuma gashikira imitima yacu akayifata kandi dusa nkaba merewe neza gusa ku bwaryo mwami kandi kumenya ko muri iki gihe cy'umwijimaho hari ukuzazanirwa kwinshi nk'uko umuhanuzi yabivuze mu gihe cya nyuma hazoza inzara ikintu gisa nk'icyo ntizobari inzara y'ibyo kurya cyangwa iyo kunywa ariko izoba ari kumva ijambo ryanje je uhoraho kandi abagabo bazova mu buseruko bagana mu burengero mu buraruko bagana mu bumanuko kugira ngo baronke ijambo ry'uhoraho ijambo ni iki Yesu ni ijambo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe kugira babone kugaragazwa ko ijambo ry'Imana ryanjye ryagaragajwe wisunze ibyanditswe kandi rigashitswa ko ukuntu abantu bazogenda barirondera maze bakananirwa kuribona ewe mana Ewe mana, turanezerewe cyane. Turanezerewe cyane ko twamubonye mu myaka iheze, babifise agaciro ku mitima yacu no kubona ko tutazazaniwe na gato. Ewe mana, wavuze uti abantu bazi imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Kandi he turi mu minsi ya nyuma, tubona ibintu byose Yesu yavuze ko bizoshika bigaragazwa neza muri twebwe. Bya bimenyetso nyine utwumiza ibitangaza bikogwa kurya nyene yabikoze nk'uko yabivuze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodomu niko bizoba. Umunsi w'umwana w'umuntu azoserukirako. Kandi mwami waraturetse kubwampemu yera, turafata iryo jambo maze turonka ivyo bintu biboneka, hanyuma tubihuriza na karuvariyo kubw'ijambo, kandi tubona ko muri we dufise ukunengesera. Kandi ubutunzi n'imigisha n'ubwiza n'ibintu n'ivyiwe we abikwiriye, yaje akura igitabo mu kuboko kw'iburyo kubicaye ku ntebe y'ubwami, maze akicara kuri yubwiwe, kuko yari yishwe kuva isi itararemwa. Turamuvuga muri iki gitondo, Data, turasenga guheza agira imitima yacu. Areka mpemu yera agende hagati yacu, kandi aduheza agire, kandi akomeze imigenderanire yacu, kandi akizindwara hagati yacu, kandi aduha ubuntu bunesha. Kandi Imana iyo nsohotse hariya ku mbuga guhangana n'umwansi, reka amenye ko ndinzwe buri saha mu masengesho. Yo ese Yesu, ukuntu nishimikiza uko kurindwa mu gihe umwansi yegera, ariko ndazi ko ukurindwa gufashe, kubera ko ba nyina na ba se n'abahungu n'abakobwa ba Kristo bavutse ubwa kabiri bafise uburamba, abantu bariko baja mu ijuru bapfukamye basengewe mana uhora. Kandi Data, turasenga ngureke dusohoke mu mitego y'umwansi aho hanze, maze twigarurire ubugingo bwose bw'agaciro burindiriye bikore mwana. Kandi ubakure mu mwijima baze mu mucyo, kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Rero mu gice cya kane cy'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, twarahejeje igice cya gatatu, kandi muze tumere nk'abicishije bugufi, kandi ndaza kugerageza kuba gumye umwanya munini cyane. Ariko muri iki gice cya gatatu, ishengero ryaduze nk'ikigereranyo igihe Yohana yaduzwa. Ishengero ryaratuze kandi kuva icyo gihe akorana na Isirayeli gushika kukuza kwiwe. Ntimubona uko bimeze abantu muri iki gihe, uko bameze, ikintu gikomeye kigiye kunyiganyiza isi yose n'ibindi byose. Ibyo si ibyanditswe. Oya, mugenzi igikurikira mu rutonde ni ukugenda ku ishengero. Soma mu bihe by'ishengero, murabona icyo? Rero ibibindi bitegerezwa kuba ni mu gihe cy'ibirori by'umugeni mu gihe ishengero riri mu bwiza. Imana igarukana utwumiza duhambaye ibitangaza mpuzamakungu n'ibindi kubw'Abayuda, ntibyerekeye ishengero ryose. Ku gice cya gatatu igihe cy'ishengero kirahera, ibyo nivyo. Kandi igihe cy'ishengero giherana n'akagwi gatoya cyane, ku buryo dusanga nimwumvirize gusa ngaha nabisomye bugira kane muri iki gitondo, vyahatswe kunca mu duce ahantu hamwe n'inyinyifato vya Kristo kw'iherezo ry'igihe cy'ishengero. Tubisanga kuva mu murongo wa 20 gushaka ku murongo wa 22 w'ivyahishiriwe Yohana igatatu. Iyumvire Kristo. Kwihereza ahari, ari he kwiherezo ry'igihe cy'ishengero? Hanze ishengero ryiwe yasohowe n'amadini zinazanemera, inyifato yiwe niyihe? Kugerageza gusubirayo, ibyo ni ibintu bibabaje. Rero dusanga ngaha hanyuma y'ibi bintu, yumvise ijwi ryariko riramuvugisha ngo yo, byari biki? Impemu yapfuye ku isi hanyuma y'ibi bintu, ni ku igice cya mbere gitangura canke umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo ndavye mbona mu ijuru urugi rwuguruye. Ivyashyiriwe Yohana kane rimwe ishengero rimaze kugenda, rero urugi rwari rwuguruye. Kandi ibyo byose twara biravye hanyuma dusangwa uwo yari Kristo yarurugi kandi ryajwe nyene ryagendera hagati ya matara indwi yaryo ryari ryajwe numvise mwijuru rivugana ririti dukutse hano Yohana uraratuga vyagereranye ishengero rigenda mwizamugwa Yohana yatutse muri mpema janwa mwijura bona imbere y'igihe ibintu byose Imana yasezeranije mazi kabwira abigishwa iti namba ngomba kwagumaho kugeza aho nzozi rupfiki yabonye kuza k'umwami n'ibizoba yabonye ku isi bizoyiba ko gushika ku izamugwa ry'ishengero kandi aratuzwa maze yerekwa byose gushika inyuma y'ingaji imyaka igihumbi yo ibisi agahebutsa rero ku munsi w'iyingu heze twamusize ku gace ka kane ku murongo wa kane iyo ntebe yari ikikujwe n'izindi ntebe 24 kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicaye ko bambaye impuzu zera no mu mitwe yabo hari bitsibo byiza habu rero twasanze bari abakuru mukuru ntiryigera rikoreshwa ku mumarayika canke ikiremwa ico ari cyo cyose n'umuntu yacunguwe abakuru kubera yuko bo intebe z'ubwami bitsibona ubutware ntivyigera bivugwa ku bamarayika ariko ibitsibona intebe n'ibindi vyerekeye abantu kandi abo bakuru bambitswe ibitsibona impuza n'impuzu baca bicara ku ntebe kandi twasanze hejuru ku bindi bice byavye vyanditswe vyera ko zari ntumwa 12 kandi bari basogokuru ba 12:24 muri bo bisigura 24 intumwa 12 basogokuru ba z'abakuru 12 kandi twasanze imbere n'igisagara kimanuka kiva ku mana mu ijuru simaze guturika kandi byose bikaba uduce kandi atakintu gisigaye ku isi uretse umunyota w'ibirungi ivyo n'ivyo vyonyene bizosigara nta kiyaga kizosubira kubaho ikiyaga kizokuma and nkuko nariko ndabwira umuntu mwijoro riheze cankeje ahantu hanakisi yigeze kumera nkuko neza ikikuci tsubu bushuhe bungana hejuru no hepfo hariya mu bwongereza hutsu yibarafura shobora kwimba hariya ku meteri 150 nazibiri ugasanga yibigazi vyaje giturumbuka vyakanyishije nka frigo yubu ni nko kugira umwumira mu mibiri yanyu n'ibindi no gukanyisha kwanyu no gukanyisha cyane bituma inkere n'ibintu bibikwa imyaka murabona niko byari bimeze muri kijya gihe vuba hagiye kuza ukurimbuka nk'uko igihe cy'umwuzure wa kwiyisi yose ukayuzura kandi igihe byari inkomezi iruhonya nganda zayikuye mu kibanza cyayo maze irakanya hanyuma igumaho murabona ni mwimbi umaze murashobora kubisangayo hariya mu mpande zikanye cyane zisi n'ibindi biti by'ibigazi n'ibindi byerekana ko higeze kubaba ntuhameze neza ariko ubu yarasubiriye kononekara rero ndibaza aho Imana yakuye ayo mazi naho itanguriro ritangurira mu itanguriro rya mbere isi yari ikiri buziba yari kubusa gusa kandi umwiza wari upfutse idamba kandi mpemu Imana yatambatamba hejuru y'amazi Imana iravuga iti nihabeho umuco rero Imana itandukanye isi yumye n'amazi ari byo byagize isi ari ku isi yose yari yuzuye rero ibyo byakoze gusa biciye mu birere we gusa ikirere ibirere byuzuye impemu zitwa hidrojeni na oxijeni n'ibindi kandi rero yabidugije gusa hejuru y'isi maze tandukanye ico gihe nta kiyaga cari ku isi Imana yavomera isi nta n'imvura yagwa yayivomera biciye mu kuzimu n'ibindi kubera ikinyota rero igihe ikintu conyene yakoze ico igihe umuntu yayituritse ikava mu kibanza cayo ku ruhande rumwe vyagenze gute vyayitereye inyuma mu ubushuhe aha hasi n'ugukanya hariya hejuru none ubushuhe n'imbeho bitanga iki turavyumva nga muraya madirisha ubu harashushe aha imbere nayo hanze harakanye murabona urume imvura sikindi ariko n'urume kutumuka kurume kandi amazi n'umunyota kandi rero iyo ni Nkundi yo ndirimbo washize ikiganza cawe mwami w'agaciro ku mirima ushira ukuboko kwawe kwiza kucanya mwami wasutse inkoho uduza umusozi yo mwami kumiza ikiganza cawe cy'agakiro ciro kuri jewe wakoze ibicu ukora ibintu byatanze imvura mu mvura ukora ikiyaga mu kiyaga urukuramwo ibicu kugira uduha ubuzima bwinshi ufashisi n'ibirere mu kuboko kwawe mwami yo ndagusabye ugumiza ikiganza cy'agaciro kuri jewe yo Yesu ukuntu bihambaye Imana na yo mwijuru rero muri iki gihe gihambaye biriko bisubira inyuma nk'uko ubu kandi yaradusezeraniye ko atayandi mazi ari ku muriro kino gihe aho kuyarungika bataye isi kure y'izuba by'ukuri irakanya namba wowe utaye kuzuba izosha kandi nk'uko yohoneje isi n'amazi maze ashyira umunyu w'amazi mu kirere ntiyosubira kubikora ubugira kandi rero yatanze isezerano ko azoyiturira rero ushitse aho icaha ubwibone n'imyanda yose kandi ntihaze hiha ntihageheze igihe kinini yanariko ndanyongi ikinga hepfo mu mirima nk'umuhunga kiri mutoya nakunda kwiyumvira kuronka ibitabo byanje bya kahise n'indonda bihugu maze nyumvira ku biyaga bihambaye byo mu burengero umunsi umwe navuze nti nzobayo harimuya mu mahoro kandi nzoja hatari icaha nyuma nzoja mu mirima kandi nzohiga nk'umuhindi kandi nzobayo hariya ubuzima bw'amahoro kandi iminsi yose y'ubuzima bwanjye ariko ubu ni umuzungu niwaba hariya umuzungaja haicaha kiba kiri kumwe nawe n'inkozi y'ikibi ya mbere n'umwicanyi w'abantu bose bo kwisa umuzungu n'inkozi y'ikibi mu buryo bwose hano ntagiye giheze mu kinyamakuru mwene data Tome hano ndiwo muri Afrika nabonye agace mu kinyamakuru indwi zibiri ziheze nizera ko byari kandi yavuze bati namba abanyamerika bacemerwa kuja muri Afrika Tome mu myaka 10 uhere y'ubu intambwe ihambaye yo muri Afrika izobe yaherengeteye n'inzovu inkozi z'ibibi zirasa neza na neza aho hose zishoboye nimwice ishusho y'ibikoko by'ibigabo bibiri bigerageza gushigikira ikigabo cakomerese hariya nimwitegereze biboneka nk'aha amosozi yavyo ariko aratibuka ava mu maso yavyo ntibishaka ibigabo ntivyashaka ko ikigore gipfa kandi kimwe kimwe cose cari kigifashe mu ruhande rwaco nk'uko bigishikira kugira ngo ntikigwe hasi gusa cararashwe kiratabagurika mu bice umuntu yarashe ikintu icyo ari cyo cyose nk'uko ntabereye kugira inkoho mu biganza by'iko n'ukuri nta muntu bukwiye ufise bwo gutuma uyifata mu ntoke ubu mu myaka iheze nagerageje kurondera umugwi w'inyemera ku mugenzi wanje mwene data w'i Robeson no kuzigarukana ngaha igihe nariko ndagenda itwororato nziko dufise ibitungwa vyiza twe na jefe twari tuzitungiye hariya imyaka n'imyaka nk'umugwi w'inyemera 80 baretse abo banyabiro babo hanze badamvere kwinjira hariya bambaye amakanzu n'amaguru afunze imigozi barabahigi rero baraduze hariya mu miduga miniya n'ibintu nk'ivyo binjira mu kamere kacu hariya kandi ariko ndatwazi iyo nyemera ku musozi inyuma yazo nk'ibirometero na nusu canke bitatu kandi narizi zariko zija hamwe utegerezwa kuzigabanya impfizi zikuze n'ibindi utabikoze usambura umukuku wawe zari neza na neza nk'inka z'intungano canke ikintu kinaka ni nyamaswa zotegerejwe kuba co kimwe kuri twebwe ntizotegerejwe guhigwa namba mushaka kuzirasa mwozisanza hagenewe uruhigi kugira ngo muzirase ivyo no kuri nibiteye isoni kuzica nk'uko nicaha n'igisesema ku mana kandi naharuye hafi incuri 125 barashinye n'inkoho ziri ku bitugu vyabo kandi bukeye mu gatondo twe na mwene data banse wo twaduze ku misozi naharuye ibitanda 19 vyavyuzuye amaraso nta na kimwe bari bazi kubijanye n'uruhigi murashobora kurasa igikoko kinini yangu mutegerezwa kugikubita cyane kugira ngo mucice rero barasa gusa hirya no hino imwimwe ku yindi ngo tuturi tutu yemwe zaraja gupfa kandi niki kikizo inyuma zagize ubushuhe namba wazibonye ntizari zikimeze neza zaca zononeka ubwo nyene kandi ibinyamaka baka imfyisi n'ibindi byarabiriye birazimara ibitanda 19 vyuzuye amaraso impfizi nini ya n'ibinono binini ya hirya no hino n'amaraso yatarakurikariya ku isantimetero nka 60 yaho hantu bazirasiye ntibategerezwa kwemera ibipfa mutima nk'ico gufata inkoho mu minwe yiwe ivyo n'ukuri ntafise ubuntu buha akije bwo mushoboza gukoresha inkoyo nibara nica ivyo Ivyo birateye ubwoba ari kubona umunyamerika Canada mwebwe abantu bigiciro bo muri Canada namba America igumi ibandanya Canada izoba hasi nka America inyuma ya kanya gatoya murashaka kumushika kumbiwe za Canada ahana hari hose kandi ucuronka ibijanye na America iyi ni America mara ya wamahanga ivyo nivyo neza na neza uko biri kandi giye kuba mnabi kurushuko yari irubu iri kwirahera bibiliya yavuga uko izoba iravuga uko igiye kumera America hasi kure cyane ukubora umwa anda nta cyiza uko nokuri n'igihugu gihambaye itwaye ubutumwa bwiza n'iki gituma iba nkukwiri kuko yahebye ubutumwa bwiza kandi itukuri irateye ubwoba iri kwiraza ntimugire ubwoba nabibonye mwiyerekwa kandi kuhora hagize biriko biraza igiye kuzori hakubyicaha cyayo keri gihamerika yari amerika cyari igihugu gihambaye icisi yose yaronse kuva Isirayeli yari amerika ariko yari humanije ubwayo ubu yaronse ubutumwa nta kintu yatoye kiretse gusa ubu yasanze mura bora kubonaho iru umuntu wese ativyo mu matora heze yerekana uko mwemuba muri mwemuba hagaze ntavyuzi rero rera babatama bicaye ku ntebe n'ibitsibo n'igitsibo cyayo rero tugiye gutangura ku murongo wa gatanu akandi kuri ya ntebe y'ubwami havi miravyi mituragara majwi kandi muri ndwizo muriro zakira imbere y'iyo ntebe n'izo mwemi ndwizi imana Yo ndakunda ivyo sivyo yo niyumva nkuko igoti yanje ringwiye murabizi jewe gusige yo nshatse kuvuga igoti ya mwe mu byo kuri murabizi ni byiza ahanze y'intebe reka tuvuge kuri iyi ntebe akanya gato y'iyi nti yari umutemere wo guhengera umutemere wo guhongera ko waraheze ntamba bazubugira kandi ntamba bazifise ni gute tugiye Ni gute intebe y'urubanza giye kuba intebe ya Kristo intebe y'urubanza intebe yera y'urubanza mbega hazoba imbabazi ico gihe nta nagace k'imbabazi kazotangwa ku ntebe y'urubanza woshobora gusemerera uti imbabazi kugeza aho utosubiye gusemerera kandi ni utegerezwa gusa neza na neza gusemerera mu kirere ahantu hanaka kuko atambabazi zikihari ubu ni gihe cy'imbabazi rero Reka dusubire ku isezerano rya kera hana kanya gato yamaze turabi cy'imbabazi zisigura ni musubire inyuma maze murabi cyabaye kuri iyo ntebe n'intebe by'ukuri n'intebe y'urubanza kandi ku impamvu ubu hari imbabazi ni kubera umutemere wo guhengera ko wazutswe ko kubye impunga na maraso kandi hakugezaho amaraso akiri ku ntebe y'urubanza rero nta rubanza ubugira kandi ni imbabazi kuko ikintu carapfuye kugira kigirigure urubanza giciri gurubanza namba mubibona vuge muti amina Kugeza aho umutemere wo guhongera ko werekana ko ikintu kinaka cyapfuye kugira gisubize urubanza inyuma ariko ishengero rizamuwe umutemere wo guhongera kucika intebe y'urubanza Murabizi hakurikira mu isezerano rya kera ngahanyene kandi ubuhungiraho ni wakamanama mu buhungiro rero iyo ntebe y'urubanza mu buhungiro ihindu ku mwotsi niki nk'umwotsi sinaye urubanza imbabazi zavuye ku ntebe y'Imana Imana izocira uruba isi atambabazi nibangahe bazi byo Ikintu cyonyine kimwe nico azomenya uwo munsi nikihe amaraso ico nico kintu cyonyine kigabanya uburake bw'Imana Adamu na Eva bikoreye neza impuzu nk'umu Methodiste Baptist Presbyterian cyangwa umu Pentecost yari kugira yafutse ubwambure bw'aba ari ku Imana yashobora kuraba icishije muri yo rero yishye ikintu maze ifatiya imibiri yapfuye y'ibishato by'ibikoko yacapfuye maze aragitwikira amaraso yategerezwa gufata ikibanza cya ibyo byagumije uburake bwabo yabonye amaraso maze igasubira inyuma makuko ikintu kinaka kiba cyasheshe ubuzima bwacu ewe mana ntimubyiyumvira ikintu cyonyine kizosubira inyuma imana kizosubiza inyuma imana n'amaraso kandi hari ubwoko bumwe bw'amaraso buzotuma asubira inyuma kandi n'umwana wayo bwite igihe ibonye amaraso y'umwana wayo bwite izosubira inyuma kubera iyo ni ingabire imana yahaye umwana wayo kugira acungura abo yamenye ubwa mbere na mbere kandi bigarukana inyuma imana kubw'urubanza rwayo ari kwigiha marasa kuwe ukanda akbamenye ugambere na mbere barahamaga mu mubiri w'igicishengero ryayo ryateguwe kandi ritwawe rero uburake bw'Imana buba buri ku bantu yo mwene data ntushake guhagarara hariya ndeka mpagarara imbere y'inkoho ndeka nkatwe mu butuvunjire kanwa nkatwe utuvunjire kikintu cyari cyo cyose kibe nkindahiro z'abagendera ku mafarasi ba Columbus reka bugurura inda yanje maze baturire serfuru hamwe n'ibikindi kintu muri jewe maze amaboko n'amagura katwe uko byomera ariko sinze mpagarare ku ntebe yera y'urubanza rw'Imana Yore kamfati y'intebe ntoya hani imbere y'intebe ya Kristo maze nemera amaraso yiwe nta kindi nzanye mwami nta kindi zi nta kindi atari amaraso ya Yesu ivyo ni vyo nzi kubivyerekeye ivyo ni vyizigiro vyanje naho mpagaze nta kindi atari amaraso ya Yesu na Ediperone yahevye indirimbo yiwe igihe yari umukristo ashikamye ntibashatse kugura indirimbo ziwe umunsi umwe yavuze ati nzokwa ndi kimwe kandi umunsi umwe ko bazoronka kandi abantu bariko bararondera ikintu kinaka kirengeye canone mu ndirimbo za Kristo umunsi umwe hari yamuhemuyera yaramufashe maze afata ikaramu hanyuma arandika ku izina ry'ubushobozi rya Yesu reka abamarayika bapfukame bazana igitsibo cy'ibwami maze bakimwambike umwami w'abami Kristo kuri Kristo igitandara gikomeye niho mpagaze ubu ndi butaka bwose n'umusenyi ubundi butaka bwose n'umusenyi namba ryo bari shengero namba yo bari umugenzi namba yo bari umwansi yo bari igihugu yo bari ubutunzi yo bari bukene yo bari byiza cyangwa uko cyo bakiri ubundi butaka n'umusenyi wo kukiya gico ni ikintu cyonyine kizogenda ariko Kristo icyo gitandara mpagaze ku bundi butaka bwose n'umusenyi bishire ku muzirikanye murabe mureke tuje mu barewi 16:16 hanyuma dusomi inyuma ubu dusubire mu biri bibiliya mu byagezwe by'abarewi duheze turabe ngaha mu barewi abarewi igice cya 16 akandi dutangure n'umurongo wa 14 w'igice cya 16 yo ndakunda gushira umwanya wanje kuri bino bintu kubigaragaza Abarewi 16:14 kandi yabire ku maraso ya yamasa ya cucagize urutoke kuri uwo mutemere wo guhongera ko kuri uwo mutemere wo guhengera ko murare turabishikira mu kanya ku ruhande rw'iburasirazuba ntimwibagire rya jambo ku ruhande rw'iburasirazuba Yesu azava he mu buseruko mu gicu mu bicu by'ubwiza IZUBA Rirasira hehe mu buseruko UMEWANA azorasira hehe mu buseruko umutemere wo guhongera ko wari hehe mu buseruko kuki nashatse ko mweze mwicara uko muraba mu buseruko kuki arutariri mu buseruko turabibona mu kanyu ku ntari byiza ndacapa nasabye benshi bashobora kuzana impapuro n'ibindi kuronka bino bicapo mu minota mikeyi ni byiza ata ayacucagiza mu burasirazuba teko ayacucagiza urutokenye n'imbere y'iyo ntebe ibihetangabondwi yo mbegi byose byiza ibihetangabondwi mu buseruko niki bya bihendwe by'ishengero bizokwirikirwa n'amaraso haleluya amaraso ya Yesu Kristo arahagije ecu no munsi n'ibihe bidashira kandi kugihe cyose gucungura umunyabyaha wese gukiza umuntu wese arwaye akuzana igitangaza cyose gushitsa ibimenyetso byose ibihe tangabondwi hariya hose mu isezerano rya kera imyaka 1449 imbere y'uko Kristo aza mwiyumvire ikimenyetso ibihe tangabondwi aheza kerere ya mpene y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha by'abantu yinjirana amaraso yayo hirya yaca gihuza ayagenze nk'uko yagenjeje amaraso ya yamasa yacucagire kuri wa mutemere wo guhongera kubona imbere yawo uko ni kwazobatangiriye aheri impongano kubwo ubuhumane bw'abisirayeli no kubw'ibicumuro byabo n'ibyaha byabo byose kandi abariko agirira ni hema ry'ibonaniro ariri hagati yabo mu buhumane bwabo.
In all their sins, and so shall he do for the tabernacle of the congregation that remaineth among them, that is in the midst of their uncleanness. What was it?
Zari biki? Wa mutemere wo guhongerako bari hehe none kandi muri ya sandugu hari mwikicagezwe kandi cagezwe kurengana icagezwe kimwe kwa rugupfa tambabazi ariko kuba wari kuronka imbabazi amaraso yategerezwa gusukwa kugicaniro bacucagira umutemere wo guhongerako kwa kandi wa mutemere wo guhongerako ni yarutara hupfukama ugasaba imbabazi imana ntiyemera ko twokura ivyo mu mashengero yacu cagicaniro cakeraho abantu bashobora gupfukama hanyuma baga ahamagara imana basaba imbabazi kandi imbabazi ziruzuye kandi zitutubiza ku buntu ziva mu maraso y'umwami Yesu bunaho nzimbanzo babatsi niwo mutemere wo guhongerako. Ariko murabe ngaha ntiyari wa mutemere wo guhongerako ko hari miravyo n'imituragaro n'amajwi nta miravyo n'imituragaro kumbabazi urwo n'urubanza. Mureke dufate muka kuva igice cya 19 cyo kuvayo hanyuma murongo wa 16 kuva igice cya 19 cyo kuvayo hanyuma mureke dutangwe ku murongo wa 16. Numero ku munsi mwumviritse ibyo igihe Imana yaduga ku musozi Sinayi ku munsi ugira gatatu mu gitondo haba imituragaro n'imiravyo n'igicu ni cy'igipfungu kizitanye kuri uwo musozi humvikana n'ijwi ry'inzamba rirengera cyane ijwi ry'inzamba niki n'umumarayika mukuru abantu bose mwumviritse abantu bose bari aho bashagaje bahinda agashitsi urubanza bagiye hariya hanyuma Imana yari yabagiriye ubuntu bwo kugira urugendo rwa hafi ariko basabye icagezwe b'Imana yashaka ko batagira idini na rimwe begamira bashaka kubikura mu idini ikintu kinaka bari kwemeranya ko mu gishingo cyo gukurikira gusa Imana no kuba umunsi munsi y'amategeko yayo munsi y'ubushobozi bwayo ubuntu bwabahaye umuhanuzi ubuntu bwabahaye impongano y'ibyaha umwagazi w'intama ubuntu bwabahaye ibi bintu byose ariko yamara bashaka urubanza bashaka ikintu kinaka bashobora gukora. Imana yavutse iti bakoranirize hamwe bose nzobareka bamenye icarico ndabereka icarico musome mwumvirize hanyuma ijwi ry'izamba ryakomeje gusemerera cyane na cyane gushikaho ryanyigaje inzisi murabona urubanza icarico sindarushaka mpimbabazi hanyuma ego yari kuva igice cya 19 n'umurongo wa 16 mwene data Fred kuva ya 19 16 ubu muraba umurongo wa 17 maze Mose akura abantu aho bashagaje ngo baze gusanganira Imana yo mana we ndashaka guhura nawe mu mahoro atari nkuko bahagarara munsi y'uwo musozi hari inyuma nimwibuka uwo musozi wari ukikujwe n'uturimbi mbere n'inka yakora kuri uwo musozi yategerezwa gupfiraho nyene ntiyari kuza mu nyonga z'Imana kandi Imana maze Mose azana abantu rero umurongo wa 18 umurongo ukurikira uwo musozi Sinayi upfundukamwo umwosi wose kuko Uhoraho yamanutse aje kuri uwo muriro upfunduka umwotsi gusa no kwaka nk'itanure yamanutse gute si mu byiza bwiwe bwa Shekina ariko mu burake bw'imanza ziwe. Umwotsi wawe upfunduka nk'uwitanura umusozi wose utigita birengeje mwene data, sinshaka kuba ngaho. Ijwi ry'inzamba rirushirije kurengera. Mose aravuga Imana imwishura mu ijwi rirengera. Mose aravuga aravuze s'abantu bariko barajugumira. Aba bantu bariko barajugumira bo cyane, nuko Uhoraho aramanuka aza kuri uwo musozi Sinayi ku mpinga yawe. Uhoraho ahamagara Mose ngo aduge uwo musozi ashike ku mpinga. Mose araduga maze Uhoraho abarira Mose ati manuka wiha nikiriza abantu boye gutwaza ngo bazi iyo ndi bampanga amaso, benshi muri bo bagatikira. Abantu bicara hariya inyuma hanyuma y'ishengero bagatwenga uriko aravuga mu ndimi cyane atamba muri mpemo. Harabaye bararogose kuri mpemo yera bashizwe ku ikidodo. Ibihe byose umuntu weze azodedemba kuri mpemo yera ntazobiharigwa hano no muri giki muri iki gihe cyanke mu gihe kizoza. Ntimumwitegereze cyane ja kure yiwe cyanke umwemere. Yoba ibyiza kureka icyo cyanditswe. Bandanya ugisoma urabe icyo Imana yavuze, kandi abantu bavuze bati yo Mose vuga wewe, ntuzusubire kureka Imana ngo ivuge. Ese iyo tutajya gusaba ibi, murabona wewe vugana natwe Mose Imana ipfutse turapfa. Murabona Imana yashize impongano y'ibyaha. Rero ijwi ry'intebe y'ubwami murabe neza, muri iyo ntebe y'ubwami imbere y'iyo ntebe hari inyenyeri ndwi. Ijwi ry'inyenyeri amajwi murabona hariho byinshi mu byahishuriwe Yohana 4:5 niko tubona. Hanyuma muri ya ntebe hava imirabyo imituragaro n'amajwi. Si ijwi rimwe, amajwi ubwinshi. Byari biki? Imana ivugana n'ishengero yiyerekana ubwiwe. Imana ivugana n'ishengero yiyerekana ubwiwe muri za mpemu ndwi. Igihe uwasizwe w'ukuri w'Imana avuze, n'ijwi ry'Imana kubita tera kagere no gukuraho igiterekwa kwitara. Murabona amajwi ijwi ry'ibihendwi by'ishengero. Ngaha haruguru mu mfuruka amajwi avugana umuturagaro n'umuravyo. Muri ino minsi bameze nk'uko, rero ntiwizera kuvugira kuzimu ahavugirwa ubutumwa. Yo imbabazi rero turakeneye abagabo b'Imana, abagabo badasubira inyuma. Rero umuntu wese ntashobora kuba umuvuga butumwa ariko arafise ijwi. Kandi namba udashobora kubwira abantu butumwa, namba wewe uri umuvuga butumwa urahamagawe ahavugira ubutumwa. Kugira uvuga ubutumwa namba utariwe uracara umuvuga butumwa, ariko ubeho ugaragariza abantu butumwa. Reka ubutumwa bwawe bube ubuzima, kandi n'ijwi ry'Imana rizoza n'urubanza ku bantu baritera kagere. Bavuga bati nta muntu n'umwe ashobora gutunga urutoke ku buzima bwiwe. Ni beza cyane babaho bo. Namba higeze kubaho umuntu w'Imana n'urya mugabo cyangwa urya mugore. Murabona ubehe inyigisho zawe, ntumugerageze kubigisha namba utahamagariwe kwigisha. Uca wivanga uko biri kose, hanyuma ukabivanga, hanyuma uzozanira abantu. Kandi ntuzomenya rero uzobigirira nabi. Uzobagirira nabi nawe ubwawe nyene. Baho gusa ubutumwa bwawe. Umuvuga butumwa yahamagariwe kuvuga ubutumwa kubiwe no kubaho. Namba udashobora kububaho rero hagarika kubwigisha. Rero wategerezwa kubaha inyigisho zawe. Vyiza ngaha hari amajwi yo nguntu dukeneye muri Jefferson bihiviri ibihumbi vy'amajwi yabaye imituragaro y'Imana ituragara mu buryohe no mu bugororotse ukwera ubuzima butomoye kugendagenda ku isi. Uno munsi atama rabaga ego mugenza abakristo nyabo. Uwo ni umuturagaro kuragaruka umwanso mubi ntarabo umuntu ashobora gusemerera umubi ntarabo ukuntu ushobora gusimba canke ukuntu wokora iki canke iki gusemerera ariko ikibabazo mubidi mubi nukubona uwogejejwe ubuzima bwejejwe bwishikaniye imana kuvuga ikintu cyose kuri we kumwita ikintu cyose uburyo ushobora bushobora kuba no kubandanya yo mana uvyo bimutakure uwo numuturagaro unyiganyiza umubi nkuko neza uvuga uti namba yoshobora kuvuga ubutumwa nka Billy Graham nararobese canke umuntu mamuntu kana kuvuga gashimwa yahambaye yoba yoya rimwe na rimwe mu Rwanda arabitwenga ntacu abinezwe ko kurusha ibindi bintu woronka teolojia yose teoro wifuza yimyimenyerezo ya za siminezo sekani mu Rwanda abayicaye iruhande yawe abitwenga ariko igihe abone ubwo bugingo nimwitegereze bya bigishwaho hepfo wa mwana w'umusazi urya munsi yari arwaye igitanda yavuze ati daimoni muvemo daimoni muvemo daimoni muvemo umurwaniza hagaze hariya yavuza tubu ntabwo bigutera isoni ubwa ubu urabona ibyo uri kurakora Yesu yakubwiye yagushinze kuja kunterera hanze nta numwe wo muri mwebwe ashoboye kubikora ariko mwene data igihe bamubonyaje umve aje atambuka mu gacerere yo manawe ntiyategerezwa kuvuga ikintu na kimwe uwo murwanizi yari amaze kugira ubwoba yaramenye ko yategerezwa kuvaho ubwo nyene kuko haje ubugingo atari ubutumwa gusa ariko ubugingo yavuze ati muvemo yo mana we byari birangiye mu gacerere yari azi icyo yavuga yaramenye ibyo yari kwarakora rero amajwi y'inzamba indwi yari amajwi y'inyenyeri indwi intumwa indwi ariko rero nimwitegereze ngaha kandi amatari indwi imbere y'intebe y'ubwami zari mhemu ndwi z'imana amatari indwi reka dufate bikeyi hano intebe y'ubwami ahera ikoraniro kandi hano hari umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi inyenyeri indwi amatari indwi abahanuzi indwi imhemu ndwi si byose hamwe bisigura ku Imana ari mu mhemu indwi ariko nukugaragara incuro ndwi kwa mhemu yera umwe Muhemu yera ari hehe hano ku ntebe y'ubwami yakaka muri buno rigiye cishengera ikigiye cishengero caserukiye inyuma y'iyi nzira majwi y'Imana Yesu Kristo ni wa wundi nyene juno munsi nibihe bidashira murabona indwi hari amajwi kandi amatari indwi yako muriro imhemu ndwi nizo mhemu ndwi imhemu ndwi z'Imana mbega muribuka ko mu mayinga biraheruka twabibonye ya diamaniniya ari kikatwa mu buryo bwinshi butandukanye kugira yerekane umuco w'umuriro n'imico ivuye kuri yo iyi niyo niyo nzira Yesu Kristo niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana ivyajuro Yohana rimwe ivyo ni ukuri none Imana yaremye ryari niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana kandi n'Imana yihoraho ivyo ni ukuri ariko igihe Imana yaremwa igihe akana gatoyi kabumbirwa mu nda ya nyina inkumi kandi yatanguye guhingura ututuremangingo bitazananye muri we kugira ngo abyare uyu mwana mutoyi we yari nkomoko y'ivyaremwe n'Imana kuko Imana yihaye umubiri na natwe cihinduka Immanueli Imana iri kumwe natwe inkomoko y'ivyaremwe n'Imana hanyuma muri riryabuye ry'agaciro rihambaye ryavuye mu mukungugu ukuko yakuwe mu mukungu ivyo nukuri afungura nkuko ndabikora afungura nkuko bikora niwo mukungu guwo mu bibi yahindutse karisi y'umu potassium petrole umuco kosmik ariko muri wo harimo ubugingo budashira ntibitangaje ko abanyabwenge babwiye yanyenyeri bati turongorere ku muco ushitse bariko barekana gusa umuco ushitse kandi yari hari umuco ushitse w'Imana inkomoko y'ibyaremwe n'Imana rero hari yari yari gushobora gute kwiyerekana ubwiwe mu nyenyeri ziwe zo kwisi inyuma yaho abanyabwenge bamubonye mu ijuru kandi baca bahinduka imwemu z'abamukorera hano ku isi diya manini ya manyu w'ibyacu bicumure yacanja kuri w'ibyacu bigabitanye ku igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri imisheshe yaguyiwe n'idukiza yari kwakora iki ukwerekana umuco umuntu wese yiyita ko ari umukozi w'Imana agahakana ugukira ingwara kuvuye ku Mana n'inkomezi ziwe ntabari kwakora akura umuco wiwe kuri iyo diyama ntakura umuco wiwe ku ntebe y'ubwami kuko werekana we wa wundi nyene cuno munsi n'ibihe bidashira biciye mu nyenyeri ndwi no mu bihe ndwi by'ishengero yo Imana ishimwe niyumvira yuko bikwiye ko umukozi w'Imana asengera Imana imbere ahavugirwa hamwe n'amashimwe n'ugutazirira hamwe n'icubahiro n'ubushobozi yo ese ukuntu ari by'ukuri ese ukuntu nagize umunezero mu bugingo bwanje gushikaho numva nosemerera no kwiruka no gusimbira hejuru uko noshobora kuko hari ikintu kimwe muri jewe cahinduye uko narindi sinduwo nategerezwa kuba kandi sinduwo nshaka kuba ariko ndazi ko nahindutse mva mu vyo narindi hari ikintu cabaye hari ikintu cashitse kandi hagarara hano maze murabiri jambo ry'ubugingo rihoraho ryakuye ibihuhusi igihe bagerageje guturira bibiliya n'ikintu cyose yakuweho nkuko nyene kuko yavuze iti juru n'isi bizorangira kwa majambo yanjye ntacazoba hejuru yaha hafi y'ishikago ubuhabi rero bibiri yiri kuri ya rutari y'ishengero kera imbere y'intambara ya mbere y'isi yose umumisiyonari yari afise kandi yari umugenzi yari yakijijwe kandi yashaka guha umumisiyonari bibiliya yiwe aravuga ati sinshobora kuyiguha mawe niwe yayimpaye yavuze ati jewe nihashika imuhira nzokurungikira iyindi yatanguye kujabuka asubira mu mahanga hanyuma ubwato bw'intambara bw'abadagi buturitse ubwo bwato ntibigeze baronke n'igice cyago kandi inyuma y'imyaka ibiri hari yepfo ku nkengera y'ikiyaga babonye isandugu ireremba bamwe muri bo biyumviriye ko cotegerezwa kuba ikintu kinaka catwibiye kandi rero batoye iyo sandugu barugurura bari bagenzi babiri barengana kandi muri iyi kintu kimwe gusa ca yibeshejeho harimwe irya bibiliya yariko arungikira wa mumisiyonari iri kuri ya rutari ngahepfo yishika guno munsi mu ishengero ry'abametodisti ijuru n'isi bizovaho bizorangira ariko amajambo yanje ntacazoba and mu gihe cy'umwuzure hano mu mwaka wa 32 ishengero itoya rya kera igihe ibishanga n'ibindi byuzura twashobora kureremba hejuru yaryo n'ubwato amazi yaraduze kandi rero muri iryo joro igihe navuga ubutumwa bwiza kandi nagumije bibiliya yanjye yuguruye kuri altari igihe naje muhira nari naravuze bitarashikwa ku mwuzure woshoboye kuza navuze ni nawe ubonye pimu burebure bw'intambo ku imetero indwi hejuru y'ibarabara spring ngahepfo mutama mwene data Jimmy Sehel nabandi barantwenze ivyo uravyibuka mwene data Joru navuze yavuze ati yo biri mu 84 byari nk'uburebure bw'isanimetero 15 kwibarabara spring navuze nti nabonye umuntu manutse avuye mu bicu afata inkoni y'ugupima chapima ibarabara spring yavuze imetero hafi indi yavuze ati urahimbawe gusa navuze nti simpimbawe ivyo ni kuhoraho agize bamaze imetero zingahe ibarabara spring ripima nibire metero hafi ndwi neza na neza kandi rya bibiri yishaje yigishirijwemo muri rirya joro hatanguye kugwa imvura y'imyuzure yononye ibintu n'ibindi kandi irishengero rishaje intebe zaduze zitumbereye ku gisenge bibiliya yaduze itumbereye ku gisenge itwagwa nayo mazi yose yari yaduze arutari yaduze itumbereye ku gisenge yasubiye hasi kandi intebe zose zasubiye muri cha kibanza nyene ya bibiri yiteretse muri cha kibanza nyene nayo mazi hose yari cuguruye ya kuri cha gice nyene muri cha kibanza nyene ijuru nisi bizorangira ariko amajambo yanje ntacazoba umukuntu irya bibili yajarerembye muri arya mazi y'umunyu mu myaka 2500 kwanduza amajambo yaya amajambo y'Imana n'ukuri amina ndibuka ko inyuma y'ibyo mutama mwene data chimwe Seth yari amasezeranijwe cyane n'ivyo igihe cyose yagira umubabaro ku kuboko kwiwe yagize ubwoba bunaka bw'ikintu kitagenda neza kuri wigihe yagira nk'imyaka 75 yarwaye umuhekenye ubobabarebo mbumubabaje ngaha yiruka kurondera bibiliya maze akayugurura akayiryamika ko hari ubundi bubabare ngaha naragiye hari umunsi umwe kandi yari afise ya bibiliya nyinshi cyane kuri we kuko buryo ntashobora kubona mwene data Jimmy yari afise gusa bibiliya hose kuri we yavuze ati nisezerano ry'Imana nibyo ijuru nisi bizova ariko amajambo yanje ntacazoba ndibuka ko uwo mutama yahoraza amaze akaza kundaba kandi nta n'umwe mu bantu biwe bari ngasi ndavyibaza kandi nahora ndamufasha gatoya murazi kuko yari umutama kandi yari akeneye amahera kandi yaraze yavuze umunsi umwe nari ngiye muri Canada yarahindukiye yarahejeje guca mu rugi maze avuga ati biri mwana wanje muri iyi minsi ni wagaruka kandi mutama so wanyu Jimmy ntazoba ci kwega duga manuka muri kibibarabara ngaha iryo ryari irya nyuma igihe nari muri Canada naronsi keteri gufiya yari ya pfiriye hariya nyene mu maboko ya mushiki wacu Morgan yafashwe bukumbi n'umutima kandi bamwirukanye mu bitaro yunamuye amaso aramuraba maze aracikana amushiki wacu Morgan ari ngaha iki gitondo asanzwe aza mwese murabizi imwe mu ndwari ikomeye kanseri aho hariya muri Baptiste Hospital aho yari kuba yapfiriye haraheze imyaka 17 bijanye n'ibitaro by'ubuzima n'ibitabo by'ubuzima hariya handitse ngo yishwe na kanseri haraheze imyaka 17 aba kuri amajana 12 Colonel Clark Avenue akura mu bitabo ngaha yo ubuntu butangaje mbege ryoshe Jim Tom Robertson mushingwa manza muri Louis Ville kandi twese turazi Jim Tom ivyo nivyo vyatuma yizera ubu butumwa yagiye hariya kandi se numwe mu bayobozi babakozi hariya kubitaro yaraduze maze arabisuzuma abona ko vyarukuri yuko yari akumfiro yishwe na kanseri kandi yari yahebwe kandi bari bamurungitse muhira kandi yibiyumvira ko abageza kumenya ko yari yaramaze gupfa rero ese yarabisuzumye kandi kwarukuri kandi Jim Tom yavuze ati nikinyoma yicaye ubunyene ngaha ndashobora kubajana iyari yo ni imana nyayo sivyo ndanezerewe cyane ko ashobora kwirengagiza amakosa yacu sivyo atuma tumukunda n'umutima wacu wose intebe z'ubwami miravyo kiamatara indwi canke amatara canke inyenyeri indwi zitwa impemu z'imana bisiguru kugaraga ukugaragara inshuro ndwi kwa mpemu yera w'ibihendwi by'ishengero ku mitemere ndwi zo guhongeragwa ko ku bantu ngibi mitemere ndwi zo guhongera ku intebe ndwi amashengero ndwi inyenyeri ndwi kugaragara inshuro ndwi impemu ndwi amatara ndwi yo mana wukunda imana itunganye rwose buri biri hariya mu biharuro vya bibiliya ibiharuro vya bibiliya nivyo bintu bitunganye rwose bibaho ngaha ku isi ntushobora kubona kanenge kamwe kuva kwitangurira gushaho vyashuriye Yohana mu biharuro vya bibiliya si mu bindi bitabo vyanditswe usoma imirongo itatu bawe amaze gutora kanenge ariko si muri b baragerageje kuva imyaka 200 kongera ku inyuguti imwe ku isengesho ry'umwami canke gukura ko rimwe kuri iryo riratunganye ntushobora kongera ibindi canke ukure ko na kimwe kuri iryo biyumvire ko bashobora kuryohora gatoya iryo sengesho bazogerageza gushigira iki muri iryo no gushira kiriya muri iryo canke gukura iki muri iryo sivyo namba murabona riratunganye inzira z'Imana zose ziratunganye kubw'ibyo ntidutunganye ariko yavuze ati muberera gahore nk'ugoso wo mwijuru aragahore twoba guko gute mu maraso y'agaciro ya Yesu Kristo mu kwiyibagira twebwe ubwacu no kubahugusa muri we ngibyo uko ari by'igiciro ni byiza cyane umurongo wa gatandatu ubunamba tubibona amatara ndwi kandi imbere y'iyo ntebe hari ikiyaga cy'ibirahuri gisa n'urubona kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo bino vyuzuye amaso imbere n'inyuma yo mana we murabibi hari ibinyabugingo bine vyuzuye amaso imbere n'inyuma ubu ndindira imbere y'ibyo ntebe hari nk'ikiyaga cy'ibirahuri gisa n'urubona kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe hari no kuyikikuza iyo ntebe hari ibinyabugingo bine vyuzuye amaso imbere n'inyuma rero ikiyaga cy'ibirahuri mwebwe mugiye ku ndi ikisi kigereranyo rwose ngaha ariko ndashaka guhanagura ibi umunota umwe rero ubu dushaka kwiga ngaha kanya gatoya gusa Ikiyaga cy'ibirahuri kigereranywa mu rusengero rwa kera kuko Mose yategetswe n'Imana kuba ku rusengero ku isi nk'uko yarubonye mu ijuru. Abantu bose barabizi. Ni byiza cyane kandi reka ncape gusa gatoyi ngaha tuvuge ngaha hari isanduku y'isezerano rya kera. Ni byiza cyane ikintu gikurikira icyo cyitwa ahera hahera. Kandi kibanza gikurikira ngaha cyari gicaniro icyo cyitwa hera. Kandi neza imbere ngaha hari ikiyaga cy'urumuringa. Nicyo cyitwa mu yandi majambo hari ahantu ho ikimazi, ibimazi byoswa, byogerezwa ngaha imbere y'uko byakigwa ku gicaniro cy'umuringa cyangwa igicaniro cy'umujumba aho ikimazi cyaturirirwa. Rero dushaka kwitegereza ibireraho aho byari biri. Kandi rero muri iki kiyaga cy'ibirahuri cyari imbere y'intebe kandi imbere yahera gusa. Ubu mwibuka ibiterekwa kw'amatari ndwi byiza habo byari ngaha nk'uku kandi byaza mu gikono. Murabona rero niyo yerekana umuco kuva hera gushika nga ubu namba mu oya. Ntimutegerezwa kwandika ibi kiretse mubishaka gusa, ariko ivyo ni ndafise ikindi kintu kinaka nga nacafye jewe ubwanje ico ndashaka ko dusangirira hamwe. Ariko ubu murabona iki citwa ikiyaga c'umuringa nticari kinini ya uravye cari kirini miburiburi aho cotegerejwe kuba mu rusengero cari gitondetswe n'inkiki ngaha cari ikiyaga cy'umuringa cari gikono gikozwe mu muringa aho bogereza ibimazi imbere y'uko ibimazi biturigwa canke byo vyemerwa vyategerezwa kozwa. Yo ibyo nibyo vamwe ubutumwa bunyenega mwe muganga yo mana we gusa ivyo binkora ko gusa byogejwe imbere y'uko ikimazi cari cyo cyose cyaki igwa kumana cyotegerezwe kubanza kotswa gute atari mu byibishobisho atari choko ariko kotswa ni jambo. Rero twoshobora gusubira inyuma no kuja aho mwigisha w'umuyuda igihe nariko ndigisha kuri burya butumwa bwa yamazi yitandukanira ikimasa gitukura amazi yakumatemba ku buryo yakozwe mu amazi yitandukaniro. Kandi imbere yuko twigera tuza kumana no kwizera kukuri dutegerezwe ubwa mbere guca mu mazi yitandukaniro mugenzi utegerezwa guca muki ijambo. Yo reka ndabe gusa namba nshobora kuvuga gusa ku buryo muja umwe wese araja gutahura. Ubu ambara ibyiyumviro vyanyu vya mwemu kuri nkofero y'intambara amaze mwambara ibyiyumviro vyanyu vya mwemu ubu.
Put on your spiritual thinking now because here comes something washed.
Kuko ngiki kintu kinaka kiraje cozwa imbere y'uko gishobora kwakigwa ku gicaniro cyategerezwa kozwa ubwa mbere n'amazi yitandukaniro. Ubu zingurura hamwe nanje vuba rwose mu Banyefeso 5 mugumye urupapuro rwanyu kandi musubira inyuma impapuro nkeya gusa inyuma ku Banyefeso igice cya 5 mu murongo wa 26. Ngwaryeze aryogesheje amazi n'ijambo. Ishengero ni ryo ariko aravuga. Murabe rero reka nsubira inyuma gatoye kurusha dusubira inyuma nko ku murongo 21 mu gihe muriko murarondera mugamburukanire kuko mwubashe Imana. Mugamburukanire shengero, mugamburukanire ukiri mwungere wanyu, mwungere ugamburukira ishengero ryawe. Akagwe gatoya nikahaguruka ntugire uruhande wegamira, ugamburukira ishengero ryose. Shengero nimwatanguza akagwi mugamburukira umwungere wanyu kuko mwubashe Imana. Murabona yo mwene data. Bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu kuko we n'umwami wanyu. Ni bangahe babizi mwabagore mwe? Ni byiza na neza cyane. Bibiliya ivuga ko mwitwitanguriro biracyari uko. Bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe.
figure of the body.
Nuko biri no ku mugabo mwese murazi yuko mwebwe bantu mwabiranye kandi mukuze canka abana bakuze bikwiriye kugira ngo bamenye ubwo buzima uko ubuzima bugenda ni vyiza umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe ariko nkuko ishengero rigamburukiriye Kristo ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose bagabo mukunda bagore banyu nkuko Kristo nawe yigakunze ishengero akaryigura ntukamukanda mize nimwabikora ntuzobubereye kuba umugabo nivyo ngwa umviriza ngibi mubifate rero ngwa ryeza ryogeshe jamazi ni rero ubusenga wese yigeze kuronka uburyo bwo kwinjira muri bategerezwa kuza aciye mu ijambo hari benshi cyane baza mu bundi buryo nizeru dukuru dutoya n'ibindi kubijanye n'uko nyoko yapfuye haciye imyaka myinshi kandi akurindiriye mu ijuru ibyo biba byiza nyuma y'aho ijambo ryashyizweho abantu benshi baza kuri arutari kuko bashaka kuzohura na ba nyina mu ijuru ni byiza wotegerejwe kubikora ariko icyo si cyo gitumuza kuri arutari uza kuri arutari waturi ibyaha byawe kuko Kristo yapfuye mu gishingo cawe kubw'ijambo rero imbaba ibimaze byose bitaza ibijanye n'ijambo icyo gihe ntibyemegwa sibyo yo mwene data ndanka gukora ibi yo ndanka kubivuga umparire kuba mbivuze nicyo gituma ibyakozwe n'intumwa 19 iri muri bibiliya mbega mwararose mwemuyera ku gihe mwizera bavuze bati ntitwa namba ho bahariho yavuze ati none mwabatijwe umubatizo ki mutinya kuki mutinjiye nga bazana nyigindi nzira iruhande y'ijambo bavuze bati yo twakurikiye uko batubwiye twabatijwe Yohana yavuze ati ibyo ntibikora Yohana yabatiza gusa umubatizo wo kwihana atari uwo guharira ibyaha amaze bumvise ibibabatizwa kuki kubw'ijambo bogejwe n'amazi y'ijambo ijambo ryavuze riti izina rya Yesu Kristo ikintu cyose cyongera ikindi kintu icyo ari cyo cyose kuri ibyo ni kinyoma rero mwene data w'agaciro ndazi yuko iyi nayo ari bande rero ntimukanguke mundeke mvugane ibi urukundo rw'Imana igihe cyashyitsaho ntashobora kugumya ibi bintu ukundi twegereje cyane kuza murabona ubutatu nubwo murwanizi mvuze yuko ari ni kuhora hagize rabaho bwavuye mu nama y'Inikeya aho ishengero katolika ryafata ubutegetsi ijambo ubutatu nta nubwo rivugwa mu gitabo cyase cya bibiliya kandi kubijanye n'imana zitatu ibyo bivikuzimu hariho imana imwe nibyo neza na neza
And as far as three gods, that's from hell. There's one God. That's exactly right.
Ubu muravuga rero muti uribaza yuko aba bantu bose babanyabutatu arabikuzimu oya mugenzi nizera yuko ari abakristo ariko igihe kirageze mwene data aho baba bari mu kinyoma bazi ko bari mu kuri mugabo wari we wese hariho hose igice arico cyose ashaka kuvuga kuri ibyo bintanshikire umukozi w'Imana wari we wese musenyeri mukuru ico wo buri cyo cyose kandi byafashwe kuri bande bizoja ku isi yose ndasavye mu rukundo rwa bene data ku muntu wari we wese anyumva kuri iyi bande ku isi hose yonshikira kanyereka igisomwa kimwe mu vyanditswe canke igice muri Kaisaho hariho hose ko ariko kose kukuri ahantu umuntu numwe muri bibiliya yigeze abatizwa mu izina rya data umwana na mwemuyera gushitsa bagiye hamwe n'ishengero katolika nzosha mpindura inyigisho zanje umuntu wese yobatizwa mu izina rya Yesu Kristo yabatizwa mu izina rya Yesu Kristo rero mwene data w'agaciro amaraso yawe yarahuma mishijwe kuri ibyo bintu senga ngo Imana iguhe umuco Ubu namba ufise icanditswe cyo kubishigikira nzokuronderera canke numviriza umuhamagaro wawe uri inyuma y'iyi bande uri kugendera mu butamenya bwa mpemu n'ibigirankana namba uha udahanganye nanje kuri ivyo namba ushaka kumenya ico muco uri nico umwizuri reka tubaze imana mwibuke mvuze niko uhora hagize Nambu unyizera ko ndi umukozi wiwe kandi yaba ivyo bidahuye n'ijambo vyoba ikinyoma rero namba bidahuye n'ijambo n'ikikogwa cawe kuza ukankebura urabi bishika nikosa ndizera yuko abantu b'abanyabutati bihumbi byinshi bizera imana zitatu bakijijwe kuko batazi ubudasa na bumwe turaja kubishika k'imbere mu butumwa rero ntimuhagarike mwese ibande yanyu ngo musohoke muva mu nzu mwebwe bene data b'abanyabutatu mwumvirize ibi ariko mwicare gusa mutekanya kanya gato ivyo mutegerezwa kubikora ku bwanyu mutategerezwa kubikora ku bw'ikoraniro ryanyu murabona ntimuhagarike kumviriza amabande mugumane navyo gusa mubirondere muciye mu ijambo maze murabe namba arivyo bibiliya ivuga ati musuzume ibintu byose ndazi yuko bidakundwa n'abantu na Yesu kwari uko n'ubutumwa kwari uko igihe cyose bamwara nkundi gihe naza ngakiza abarwaye n'abababaye muri mwebwe mwiyumvira yuko byari bihambaye sinzi ry'abantu rihambaye ryubatse ishengero rero Yesu yakoze ibintu nk'ivyo nyene gushitsaho umunsi umwe byabaye ngombwa kwavuga ukuri kandi avuze na bamwe 70 bamuvuye inyuma maze ahindukirira abasigaye 12 aravuga ati namwe muragomba kugenda Nuko Petero avuga ati rya jambo ry'icubahiro ati mwami twoja kurinde ko ari we wenyene ufise amajambo ahoraho kandi jambo ry'Imana niryo ryonyene rihoraho rero murondonderera ahantu na hamwe Imana yigeze igira umuntu n'umwe abatizwa mu izina rya Data umwana na mpemu yera Ugumye Matayo 2:19 umwana na data mwemu yera aho Matayo yavuze nuko nimugende muhindura amahanga yose abigisha mubabatiza mu izina rya data watwese n'iry'umwana n'irya mpemu yera kandi umuntu wari we wese yiyumvira yuko data umwana mpemu yera ari izina vyerekana yuko hari ikintu kitagenda neza n'inyigisho zabo rero ku munyeshuri afise amashuri ndwi kubwira iby'abasenyeri bariko bumviriza ibi data si izina umwana si izina na mpemu yera si izina n'ibyubahiro bija ku izina rya data umwana mpemu yera ari ryo Yesu Kristo mwibuke ntabwo ari mwishavu bivuzwe mu rukundo no kubaha Imana n'urukundo no kubaha umubiri wose wa Kristo ku buryo ntumirirwa na mwene data w'umunyabutatu no ku isi yose kuza kuvuga ubutumwa mu ikoraniro ryabo ariko sinigera ndabivuga iyo ndi muri mwebwe nshaka kuba kiretse mu binsa by'ubwanyu rero nzoja hariya mu paruwase hamwe namwe maze mvugane namwe ibijanye navyo ariko imbere y'ikoraniro ryanyu byo bakangura na hanyu ho akuronka guhishurirwa no kuja kwigisha ubu sho bwanyu muri abungere b'ubusho ndiko ndabwira abakozi b'Imana namba mutavyumva muze twicare maze tuyagire hamwe bibiliya ivuga iti mugerageze byose maze mugumye ivyiza ikiyaga cy'ibirahuri aho ikimaze icogerezwa kandi twozwa yo ntimubyibagire turabigwaruka ko inyuma y'akanya gato twogejwe n'amazi y'ijambo rero mutegerezwa kumva ijambo imbere y'uko mushobora kwinjira hariya kuko inzira yonyine mushobora kwegera imana ni kubwo kwizera sivyo kwizera kuva kukumva kumva ijambo guhanagura ibyiyumviro byacu suguhura n'umugabo suguhura na data suguhura na mawe suguhura n'umwana nibyo tuzobikora ariko ikintu ca mbere dutegerezwa gukora n'uguca mu nzira y'Imana yo kwegera tuzokozwa igihe tuzokumva ijambo ry'Imana tugendera mu kwizera ubu nticimana yabakoreye nivyo mwizera Imana kandi mukimara gusaba imbabazi mu bamwamaze guharirwa igihe muvugana mwene data ejo yari yagize uruzazane gatoye kuri ivyo rero mwaba yanavuze nti raba mwene data iyo uvuze ikintu gikomeretse umugore wawe ubwo nyene umugiriye impuhwe urababariwe ko wabikoze uza wihanye mu mutima wawe ivyo nivyo ariko utegerezwa kubivugana nawe utegerezwa kugendana kuvuga uti mukundwa ndasavye imbabazi ko navuze ivyo rero uba wihanye bikwiye rero nico kimwe n'Imana umugabo yoshobora kugenda kandi akavuga ati namukore namukomerekeje ntatandukaniro rihari nzomubwira mbabarira ariko byukuri siko biri urindyarya murabona ibyo nivyo ntuzokwigera wakigwa n'Imana utegerezwa kubabazwa n'ivyaha vyawe rero igihe umenye ko wababariwe kubw'ivyaha vyawe ubwo rero ukihana no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kubwo guharigwa ivyaha vyawe kandi ushobora kuronka guharigwa kuronka mwemu yera murabona gusa biroroshe Imana yabigize byoroshe cyane hano itumenye hano mu ikiyaga cy'ibirahuri cyasa ni cirori ubu ikiyaga cy'ibirahuri kigereranya cyerekanwa n'ikiyaga cy'umuringa ngiki kiyaga cy'ibirahuri mwijuru Mose yakibonye nk'ikiyaga cy'ibirahuri kandagira ibyo bita ikiyaga cy'umuringa iki caniro cy'umuringa w'umujumbu ikimazi cy'umuringa w'umujumbu igicaniro cy'umuringa w'umujumbu bambe mbega murazi cy'umuringa muvuga muri bibiliya urubanza yacuze inzoka y'umuringa mbega inzoka y'umuringa yasigura iki ikimenyetso cy'inzoka y'umuringa cyasigura icaha cyamaze gucibwa urubanza mu murima wa Eden igihe igitsinsiri cyawe kizoyimena umutwe wiwuzomenwa n'igitsinsiri kandi umuringa werekana urubanza rw'Imana igicaniro cy'umuringa aho bituririra ikimazi inkono y'umuringa w'umujumbu aho cyotegerezwa cyogerezwa n'amazi y'ijambo murabona eri y'umugihe ciwe yarasohotse kandi araba hejuru hanyuma avuga ati ijuru risa n'umuringa urubanza rw'Imana ku gihugu canzwe yo mana w'umuringa umuringa w'umujumbu ubu turi ku nkono kandi mwaramenye kw'iyo nkono nta carimwo kandi yaribone rana nk'icirore kubera iki ishengero ryari imaze gucunga rero ubu tumenye dutevye gatoya uko biri kose igihabera bima bihamwa baje tuyibona ubugira kandi yutse uyu muriro mbega murazi murashobora gusoma ivyo reka tuje mu vyashiriwe Yohana ubu igice ca 15 umurongo wa kabiri hanyuma dusomaho tubona uyu muriro w'umuringa ubugira kandi ni vyiza kandi mbona umumarayika mbona ikindi kimenyetso mu ijuru nibyo gihambaye gitangaje abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi nibyo byiherezo kuko muri ibyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa ubu uburake bw'Imana rabe mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahuri kivanze n'umuriro uburare mbona batabarutse banesheje cya gikoko n'igishushanyo cyacyo n'igitigiri icyizina ryacyo bahagaze kuri icyo kiyaga cy'ibirahuri bafise inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose umusabye w'Imana yo murabona iby'igihe cy'ihamwa yo murihuta umbyizumve reka turabe iki kintu hano mbega tuza gute dutegerezwa kuza iri shengero ry'abanyamahanga kuri iri jambo ikiyaga cy'ibirahuri amazi y'ijambo ibyo nibyo kumenya ijambo nk'uko ryanditswe rero ikimazi carakigwa kandi kikuzura mwemu yera bivuye ibwina kimurika biciye mu muco w'ico gihe kuva ico uva mu kibanza cera winjira hano uva mu nyenyeri winjira hano murabitahura mumenye ubu kwiherezo ry'iki gihe Yohana igihe yabona ikiyaga cy'umuringa hariya cyari ekibonerana nk'icirore byari biki ijambo ryari ryakuwe mu isi ryajyanywe mu ishengero yarabonerana nk'icirore samaraso menshi igihe cy'ishengero cyari cyaheze ubu mu byashyiriwe Yohana 15 amasigarira y'urubyaro rw'umugore uwari abera bo mu gihe cy'ihamwa bazoca mwihamwa baba bonye itegereze bahagaze kuri iki kiyaga kandi cyari cyuzuye umuriro amaraso urube yarutukura umuriro w'Imana bari banesheje igikoko Roma igitigiri cyacu intome y'izina ryacu n'igishushanyo cyacu ihuriro ry'amashengero kandi bari basohotse kandi biciye mu kwigisha kwa Mose na Eliya abo bahanuzi babiri bazogaragara muri Isirayeli ngo basohore uyu mugwi w'abantu abo bera bo mu gihe cy'ihamwa ni muri icyo gihe bazokwinjira wari
this group of people those tribulation period saints
Murabona ishengero ryazamuwe rero ariko mwibuke ko umugeni ari ku ntebe y'ubwami gihe cihamwa baba mu bwami hanze kandi bazana bami babo bw'ininyubako vyabo no gushirwa hejuru kwabo mu gisagara nk'uko twotegerejwe twegereje ivyajuru Yohana 2:2 muraja kubibona namba muri ko murandika ibi kandi mubifata nitwahashika muraja kubibona ico dusigura ntidufise umwanya wo gufata kantu kose no guca ku karongo kose n'ibindi ariko dushikiri vye ivyankenegwa rero gihe kimwe nkumbura umwami abishatse tuzoronka umwanya muremure wo kubivuga ko ubu abakera b'igihe cyamwe abazamugwe baciye mwihamwe ari hamba ishengero rizoca mwihamwe murabona ko baja muri bwa bwiza kandi ngaba bera bo mwihamwe bajejwe bari kuba barakoza ryanje nawe ko batigeze bumva ijambo yaba bararyumvise kandi bararyanka bari bagiye kuzimu babirukanye mu mwijima wo hanze kuko banze ijambo ariko namba batoba barigeze kuryumva Imana irarogosa igihe cihamwe kibaza ko ubu mumenye mu mwanya mutoya bera bogejwe n'ijambo ry'irimwe kuko n'igicaniro kimwe n'ikiyaga cy'ibirahuri kimwe n'ijambo rimwe ivyahishuro Yohana 2:5 ivyahishuro Yohana 15 canke bambe 2:5 mumenye gusa umunota umwe ubu ntiwigeze ntitwigeze tubashira ijambo nico gituma bari nkuku ntitwigeze tubashira ijambo tu giye kuzobibazwa ariko ntituzoshobora gushikira abantu bose ishengero ntirishobora ku muri iki gihe rifise ukuri kuko bazoca mwihamwe sabera bapfuye kure hariya mu bihe by'ishengero kuko yavuze ati bavuye mwihama rihambaye kandi ihamwa rihambaye nirizoza inyuma y'uko ishengero rigenda muhira Yoni huri yonda kundi vyoni mwumvirize reka tubandanye gato nshaka kubona ubwoko bw'ijambo bumvise ubureka dutangure ku murongo wa 2 w'igice cha 16
Listen, let's go a little farther. I want to see what kind of word they heard. Now let's start again on the second verse of the 15th chapter.
Mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahuri kivanze n'umuriro mbona batabarutse banesheje cya gikoko n'igishushanyo cyacu n'igitigiri cy'izina ryacu bahagaze kuri icyo kiyaga cy'ibirahuri bafise inanga z'Imana uburaba ntibigeze binjira ariko barumvise ijambo bari bumvise ijambo rero nimwumvirize raba ubwoko bw'inyigisho bumvirije raba namba zigereranywa n'ishengero rero baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana iyo niyo ni nyuma y'uko Mose agenda n'indirimbo ya wa mwagazi bati ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza mwami Imana ushobora vyose nindi wa mwagazi inzira zawe ni zo kugororoka n'ukuri mukama wa mahanga mwabonye ingene bamumenye uwo ari we ese umupersona wa gatatu wo mu butata ariko n'umwami Imana mushobora vyose umwami w'abera nimwumvirize muri teguye akarongo ka kane ninde atazogutinyaga mwami indome nkuru me hero canka atazohimbaza ninde asigaye atazotinya canka atazohimbaza izina ryawe bokejwe n'amazi amwe muri ko muri iyo zubu bumvise ijambo no kwizera n'ubushobozi bwa Yesu Kristo ariwe mushobora vyose n'uguhishurirwa kose kuva mu itanguriro ibintu vyose bihurira mu ihishurirwa ry'uwo Yesu Kristo ari Imana yigize umubiri hagati yacu izina ryawe rihambaye kandi riratangaje ninde atotinya canke atohimbaza izina ryawe kuko ari wewe wenyene wera amahanga yose azoza kwikubita imbere agusenge kuko amateka yawe agororotse aseruwe muyandi majambo turabona ico bisigura kutamwakira amateka yiwe ariko araseruka rero turi aho ubu twarogejwe twogejwe mu mazi nyuma yo guca mu gihe cihamwa twahagaze mu ruhande rwawe kandi turakwitera rero turi kuki agacibirahuri hanyuma turaguhimbaza kandi turagushimagiza kubwo kugaragaza mwe muyera wawe kandi amatara yawe nayo kuri nimanza zawe zigororotse yo mana we twoshobora kuguma kuri ivyinga umubatizo wa mwe muyera reka ducapa ikintu kimwe ngaha nyene ubu umunota umwe gusa ndafise ikintu kimwe nshaka gucapa rero reka tu ni kuki tutofata gusa ivyo hari ya nyene aho turi ubu namba tuja kubibona hano hari gicapo kinini y'ubu ngahani ahera hahera ni vyiza cyane ngahani ahera ngandi kandi ngahani ahera aha mbere imbere yuko hari ya ni ikiyaga ni vyiza cyane ubu murabe Imana tuyigere tuyegera gutu kwizera kuzanwa n'ukumva ukumva ijambo ry'Imana ivyo vyerekana hera hahera mu ntumwa y'igihe kera mu kandi byo mu rusengero rwa Salomo vyerekana umuca yo ma buci yerekana imico yayo muri kirya gikono cy'umuringa rero ngaha umumarayika w'igihe cy'ishengero amurikira murarya amazi ariwe uyu muntu arimo nga amurikira imbabazi ziwe amajambo yiwe urubanza rwiwe izina ryiwe byose vyerekana ngaha ari mutandukana mu kwizera mu kuvyizera murabitahura murabukuntu ibi ari byiza ngaha twari ko turabivuga ko wa munsi itegereze ngaha ekubwivyo twaratsindanishirizwe twaratsindanishirijwe no kwizera ni byiza cyane ubwa kabiri twamaze kozwa kwezwa hanyuma rero twuzuye mpemu yera ugutsindanishirizwa ukwezwa umubatizo wa mpemu yera murabibona ubu butumwa bwari bumeze gute ugutsindanishirizwa no kwizera ukwezwa nico ukora kandi bijanye n'ibyo wakoze mu kubiha agaciro Imana yagushitse ku ikimenyetso cya mpemu yera ubu wowe mwene data w'umubatiste ndashaka kukubaza ikintu kimwe uvuga uti ni giki kirushirije Aburahamu yoshobora gukora atari kwizera Imana kandi Imana yabimuharuye ko nk'ukugororoka ibyo nibyo byonyine yashobora gukora ngaha nyene yizeye Imana ariko Imana kugira ngo yemere kwizera kwiwe yamuhaye ikimenyetso cyo gukebwa amazi amushyira ku ikidodo byerekana ko Imana yategerezwa ku yemeye kwizera kwiwe kandi yo watuye ukwemera ukwizera Imana kandi utarigera nari mushigwa kwikimenyetso na mwemu yera efe abanyefeso kane mirongo itatu namba mushaka kuvyandika abanyefeso kane mirongo itatu kandi ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashiriweho kubikemenyetso kandi ntushigwa kwikimenyetso imbere y'uko uronka mwemu yera mbega bimara igihe kingana gute gushika ku muvyuro ukurikira gushika kugucungurwa kwawe umunsi unyene wo gucungurwa nta buryo na bumwe bwo kuja kure yabyo ntushobora kuja kure yabyo kuko ntibizoja kure murabona kuko mwashizwe kwikimenyetso gushitsa umunsi wo gucungurwa kwanyu ntabizoba ntabirihuguhamwa inzara inyota urupfu canke kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Paulo yavuze ati ndabizi ntatekeranya ngivyo ngivyo washinzwe ko ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa kwawe murabi ibyo bitugaruka ko kuwiyinga uheze uheze ubugira kandi mbega ndafise umwanya gusa nda itegereze itegereze ibi impemu impemu ubugingo numubiri ni vyiza cyane murabona umubiri ubugingo impemu ubureka mpanagure biryave ndabategurira ikindi kimwe ngaha
can't go draw something here
Ubu ngiye gucapa ikintu kimwe ngasi nari naronse amahigwe yo kugicapa guyinga riheze rero naragicapye jewe bwanje ngaha kuri uru rupapuro rw'umuhondo ndabikoze ku buryo mushobora kuvyandika n'amakaramu yanyu ubu kandi mushobora kubona icyo nshaka kuvuga rero iki n'umubiri kini ubugingo kandi iki urutome rukuru mpemu 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 yera ni byiza cyane ubu ibyo nibyo dukozwemo namba muraba ngaha hera ahera hahera ngaha igicaniro ahera kandi ngaha ikiyaga ikiyaga aho niho kuwumva ijambo ukwizera kuzananywa no kumva ukumva ijambo itandukaniro ikiyaga cy'itandukaniro ikiyaga cy'itandukaniro ubu murabe rero hari aho binjirira hamwe honyine kugira ngo ushike ngaha kandi ni wewe utegerezwa kuza ngaha ubwa mbere sibyo sibyo ubu nari nifuje kugira ikibanza nari gushira ngaha za nkumi igihe amazimano y'ubukwe ikindi nacyo raba ukuntu uyu muntu yinjiye ngaha mu mazimano y'ubukwe kandi yinjiriye mu yindi nzira ngaha ari rembo Yesu yavuze ati ni jewe rembo kandi iyi meza y'ubukwe yari ngaha n'abantu bose bayikikuje kandi ngaha ari umukwe ngaha atari yambaye umwambaro w'ubukwe rero igihe umwami yinjiye yavuze ati mbega wageze ngaha gutega mugenzi wanjye mbega washoboye kwinjira ngaha gute byereka nako atazananye muri iri rembo yinjiriye mu idirisha cyangwa yinjiriye inyuma cyangwa aciye muri nemera cyangwa idini ntiyaciye mu irembo kuko mu bantu bo mu buseruko ba kera baracyakora cyo kimwe umukwe agiye kugira ubugeni atanga ubutumire kandi atanga imyambaro ku bantu bose yatume yo ukuntu umutima wanjye usimbagureka wisubiriza iyo ndabyiyumviriye ko nta muntu ashobora kuza kuri jewe kiretse data atabanje kumuha ubutumire kandi bose abo data yampaye batsoza kuri jewe twahamagawe gute imbere y'itanguriro ry'isi amazina yacu yasizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kubona umuco kwakira impemu yera kugendera muri wo amazina yacu igihe umwagazi w'intama yicwa yashyizwe mu gitabu mu mwanya umwe izina ry'umwagazi w'intama ryashyirwa hariya bibiliya yarabi turabishika ko mu kanya yavuze iti yahenze bose kwisaba amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuva ku itanguriro ry'isi murabe rero namba umukwe ubyiwe igihe yahagarara ku rugi akana umuntu yazana ubutumire yavuga ati ngubu urakoze yafata ubutumire yabushira ngaha hanyuma akamwambika umwambaro wo ku buryo bwose bw'abaza ndakunda ibyo murabona mu bushobozi bw'imana mu ishengero ry'imana nzima umutunzi umwori mboho w'idegembyi wirabura umuzungu inginagina umuhondo bose barasa kuko bambaye ubushobozi bwa mpemu yera bumwe murabona rero byerekana ko ataciye mu irembo ubu murabe ngahayo iyo umuntu ntagerageza kwinjira hera hahera umuntu kanaka umwigisha wa bibiliya mumbwire iyo umuntu kanaka yatangura kwinjira muri aha hera hahera atabanje gucanga yarapfa umuhungu wa aroni mwe mu yafashe umuriro uvuye hanze umuriro w'idini rinaka mu gihwatari umuriro w'idini maze bapfira ku rugi ibyo nibyo canka abahungu ba eli bari bo ndibaza abahungu ba eli barabinjije mu gihe baserukirwa n'abahungu ba aroni we yari umuherezi rero ubu hari uburyo bumwe bwo kwinjira mu mubiri uyu mubiri ugenzurwa gute rero mwitegereze rwose ubu kandi mutegura amakaramu yanyu ngahani urugi ruri ku ruhande rwinjira mu mubiri rimwe kabiri gatatu kane gatanu none mwabicapye rero urugi rwa mbere ngahani ukubona kumotegwa kumva no kuryoherwa no gukora ko canke kumva kimwe muri ibyo ntacyo rero izo ni ingingo z'umubiri ibyo nibyo nibangahe bazi ibyo ingingo zitandukanye zigenzu umubiri ubu dufise ubugingo maze guca muri ibi ngingo ziri hanze n'uburyo bwo gukora bwo hanze rero ngaha imbere hari kimwe bibiri bitatu bine bitanu bigize ubugingo bitanu none murashobora kubyandika iya mbere ni byiyumvira ibyiyumviro iya kabiri ni agatimanama hanyuma ya gatatu ni ukwibuka hanyuma icya kane ni ugusesangura hanyuma icya gatanu ni urukundo
And the third one is memory. And the fourth one is reason. And the fifth one is affection.
Rero mwabifashe byose atari uko rero mubimenyeshe mubimenyesha byose mwabifashe kubona guhonja kumva kumoterwa no kumviriza ivyo nivyo kuvyugurura umubiri ubugingo no kwiyumvira agatima namu kwibuka gusesangura n'urukundo n'ingingo canke ibikorwa nk'ingingo z'ubugingo kandi ubugingo ni kamere kimhemu kari bwina kuko ubugingo gusa bushira hanze ibiri bwini iwawe bufata ikibanza cy'ukwezwa ubugingo bushirwa mu ruhande rumwe hariya ni byiza rero wese mwese mwabyanditse byose ni byiza.
Now, everybody got them all down? All right. Now,
rero kuri iri rembo hari gusa rimwe. Irembo rimwe. Ryitwa ubugombe bwawe. Uri umutware w'ibyinjira Maria, kandi niki bikora? Niki? Umubiri utegerezwa kozwa. Igikono wejejwe hano wuzuye mpemu yera hano kandi ibi bihinduka intebe y'urubanza rero aho Imana yicaye ku mutima wawe kandi yukoze ikintu kinaka kibi uvuga uti yo mana we nakoze nabi abantu banaka bavuga bati ntibikinjira kwiteka kumva imishatsi kumwe imishatsi y'abagore ntibinjira kwiteka gusiga irangi no kwipotora cyangwa ikintu uko kiri kose ntibinjira kwiteka kuja mu butambo ntibinjira kwiteka kuvuga kanyoma gasanzwe ntibinjira kwiteka gukina makarata mu buriro ivyo gukina makarata murazi gituma ntacu ufise kigucira kwiteka ivyo ntibibabaza agatima nama kanje ntagatima nama ufise kinzoka ikomorana gusa gusa rero gusa wewe ntagatima nama ufise nta kintu na kimwe hariya kikubabaza uruwisi ariko ndakuze kundakugeze kureka Yesu Kristo aze hano hanyuma agerageze kubikora rimwe mwene data uzocigwa kwiteka cyane ku buryo uzosubira inyuma maze ugashibura umutwe wawe kuri icyo kintu gusa vyukuri nkuko mpagaze hano kubera ari uwera nimwe mwimviritse ndiko mvuga byanditswe nimwakundi ki ibintu byinshi ivyise urukundo rw'Imana ntiruba ruri muri mwebwe ni gute yagize ukwihitiramwo ni kuki uzokwitwa ivyo ukwihitira mwene data Branham kuko bisubiza umugabo n'umugore inyuma ubugira kandi nka Adamu na Eva mu itongo rya Edeni kubiki bya biti bibiri kwihitiramo ni ukurupfukiriya n'ubugingo ukwihitiramo biteye isoni itegeko oi itegeko ryo kwihitiramo Imana yashyize umuntu wa mbere Adamu na Eva neza hano ku itegeko ryo kwihitiramo yagushize kuri ico kibanza nyene kandi ukuntu vyonye n'ushobora kuronka iki kintu gishizwe neza hano ni ukwihitiramo bwite haleluya ukwihitira mutegerezwa gushaka gukora ubugombe bw'Imana utegerezwa kwikora kwikura ko ubugombe bwawe kugira uronko ubugombe bw'Imana buze kuko iyo niyo nzira yonye nirongora umutima yo urashobora kwiyunga n'ishengero mwebwe ababatiste n'abapresbiteriano namwe abamethodiste n'abaperigrine holiness mushobora kuja kukwezwa ari kutegerezwa gushaka gukora ubugombe bw'Imana ukihitiramo kureka mwe muyera aze yinjire hano kugira zane ikintu kinaka ibimenyetso bizoboneka kubizera bazose n'amadaimoni mu izina ryanjye bazovuga mundi mi batsorambika ibiganza kubagwaye bakire cyangwa ibazo gicica ntacyo kizobagira nibindi ibi bimenyetso bizokurikira uzoreka ukugomba kwiwe kukaba ukugomba kwanje kandi bikogwa nkora namwe muzobikora ndizera ko bumutabihusha hari ubugombe bwo gukora ubugombe bw'Imana murabona ivyo nshaka kuvuga nimwitegereze hano tuvuga ku vyerekeye ibibanza vyeri gikono hano hari imico ibiterekwa kwa matara kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu indwi kimwe muri byo caronse umuco ni hehe baronka imico ni hehe umuco wabo ubonekera ubonekera kuki nturi kuraka kano muri umfuruka ku madini amwe uriko urasira hano inyuma ku ijambo n'amazi y'ugutandukana kubwo kwihana no guharirwa ibyaha byanyu uruko 2:49 bitegerezwa kwigishwa mu izina ryiwe ku mahanga yose uhereye i Yerusalemu ni gute kwihana no guharirwa ibyaha byigishijwe i Yerusalemu ni gute bitegerezwa kuja mu isi yose ni mwihane niko Petero yavuze mu byakozwe n'intumwa 2:38 maze mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu burya butumwa butegerezwa kuja ku isi yose hanyuma umuherutso cuza uba ubu butumwa bumaze kuja ku isi yose gute ibi biterekwa kwa matara hano bitanga umuco ku madini y'abamethodista abapresbiteriano cyangwa abapentekoti yemoya byukuri bisa hano nkandiho atari nariho ariko abantu batatu cyangwa abantu bane batandukanye ariko imana ubwayo yirekana ko ari imwe yose muri ayo mashengero ni muri abinyuma hari yamaze muri abico bakoze turiko turaca muri kahise ibayerekana nkuko yari iri nkuko iri nkuko izokwamiri uwariho igihe Yohana yamubona yavuze ati uwariho hariho kandi agira ati imana ishobora byose ukurema ku imana rufaho megitangurira ni herezo uyo ni umuco w'ukuri urasa murawubona amina inyuma y'isaha 12 kandi naronse nimwumvirize reka tunyarutse kugira mu vyandike ndanka kubagumye umwanya muremure ariko sinzi igihe nzosubira kubabona ubugira kandi murabona kandi nshaka gufata ibibagenzi ubu n'ubugingo ubu ni murabe suko ari jewe ndiko ndabivuga namba ndiko nderekana ibyo bintu reka ndi mwebwe mwantahuye nabi sindiko ndagerageza kwerekana ntiyo ibi ni gusa ntacuri co sindiko ndagerageza gukora ibyo namba utaronka umuco ndiko ngerageza kukwereka umwe hano atari kuri ya rutari uriya kuri irya ntebe kandi iyo ntebe itegerezwa kuja mu mutima wawe rero uzobona neza na neza uko nye nizoboneka ngaha ibi ni kingaha ecereka ni kibi kandi ibi ni ibijambo byogejwe n'amazi y'ijambo imwijambo byogejwe biciye mu mazi y'itandukaniro ibintu by'isisi kubw'ijambo ijambo rivuga uko yarari cyo n'umuntu azokwama ariko gushika mu bihe bidashira ntibivuga iti ni wa wundi nyene mu gihe c'abapentekoti mu bigishwa hanyuma igihe gikurikira yarahindutse oya ni wa wundi murabona ashobora kuyituma ivuga ibindi twoshobora kuguma kuri bimwe muri ibyo bintu amasaha n'amasaha ariko nizera ko muri ko murabitahura ubu imana yarabahamagaye muzobitahura ibyo nibyo niyo nzira ni vyiza mugenzi rero ni kugutsinda nishirizwa ukwezwa mu batizo wa mwe muyera ubugingo umubiri mwe mu byose rero itara ryerekana ijambo ryo kuri tangike niki tara namba ryari ko ryerekana biciye mu bwiza bwa shekina vyo tanga ubwiza bwa shekina nibyo namba wagiye mu seminari itara rya uzogaragaza isemina ni wacha mu seminari rya abamethodist uzogaragaza iki metodi uzogaragaza namba winjiye mu seminari ya pentekoti uzogaragaza iki pentekoti ariko namba winjiye mu bwiza bw'Imana mu gisaka cyakumuriro yemwe igihe Mose yazavuye mu nyonga ziwe yategerezwa gushyira ikintu mu maso yiwe rero abantu ntibashobora kumuraba mbega ibyo n'ukuri yari yuzuye ubushobozi bw'imana Stefano umugabo yuzuye mpemu yera bagerageza kumuhagarika yemwe byari nko kugerageza gushinga inzu ku munsi w'igihuhusi mu muriro kuyiturira kandi inzu iri kwirasha umunsi w'igihuhusi yo uko boyizimya niko byabandanya byunyuka yemwe ntiwashobora kumuhagarika neza na neza igihe bamushira imbere y'ikombe bibiri yivuga iti yahagaze hariya araba nk'umumarayika rero sinibaza ko umumarayika gusa bisigura ikiremwa kinaka gihagaze hari ariko umumarayika arazi neza na neza icyo ariko aravuga niko umumarayika uri we wese akora intumwa y'igihe cy'ishengero ntategerezwa gusubira inyuma hanyuma ngo arabe icyo iseminari byiyumvira ko arazi icyo imana yavutse muri bibiliya yayo n'inkomezi zigaragaza zerekana ko uwo yarare icyo ariko ari uno munsi kandi ariko azokwama ibihe bidashira ntatinya ariko avuga neza na neza icyo azi ariko ari ukuri kandi imana ihagaze hariya neza na neza igerageza kuyerekana n'ibimenyetso bitangaza n'ijambo nyine uyo n'umumarayika Stefano yahagaze hariya avuga ati ndazi icyo ndiko ndavuga yavuze ati yemwe abagatagondi zose mwantakebwa mu mitima no mu matwi na ntaryo mugwanya mpemu yera uko basogokuruza abanyu bakora niko namwe mukora yavuze ati ninde mu bavugishwa basogokuruza abanyu mutahamye mwebwe madini ninde muri mwebwe bakozi bako atakoze icyo kintu nyene murabona mwubatse amazu manini manini yera naho ibiziga binindirizwa guhambwa n'ibintu hafi yaho hanyuma rero mukavuga imana muri bamushize muri bamushizaho ibiziga birindirizwa guhambwa uri mu bamushize mumva ico ni kintu camushize mumva hariya ubugira kandi yaramashengero manini yidini abafarisayo n'abasadukayo bamushize hariya maze rero bagerageza kubaka icibutso kuri ivyo mundeke ndababwire yuko Kristo ari caremwe kizima wese ikintu kinaka cafuye we ni ikintu kinaka cazutse mu bapfuye kandi ni muzima ibihe byose yo mwene data tanteka gikora iki cerekana iki cerekana kuva ngavyo bo yibiki ni giki kimwerekana cyane rero ikintu ca mbere cyo kwerekana cyo mwerekanye ryo baye izina ryiwe uko n'ukuri ryo kwerekanye izina ryiwe ikintu gikurikira cerekana cyo baye inkomezi ziwe murabona ico nshaka kuvuga byo kwerekanye ikintu cyose ari rero namba iki cerekana ikuri kino gihenga ikintu cyose we yari rero ni wa wundi Imani ishimwe Imani ishimwe niki nukumwerekana uko yarameza ari ukwari ariko azoba ibihe byose kuko biza biva ku ntebe y'Imana Yesu Kristo wa wundi nyene cuno munsi nibihe bidashira ya mana nyene za nkomeza nyene bwa bwizanye cha kintu nyene ni wa wundi cuno munsi nibihe bidashye yo mwene data mureke tuje kure gato rero mureke dufata igice gisigaye cy'umurongo wa gatandatu nga wigije cyakane ndafisa amajambo makenya nanditse nga kuri ibyo kandi ndashaka kunyarutsa hanyuma ndabishikire na ninabishobora rero igice gisigaye mumaze kumva kuri iki gituvuga tuvuye kuri uyu murongo ugaruka gusa ahavuga ibyo yakoze mu mureke turabe namba mushobora kuhashika ibirahurikiye agacibirahure rero turazi ico ivyo hagati ahahanganye niyo ntebe ibinyabugingo bine vya bikoko rero ubu nibangahe bafise ya bibiliya yasubiwemo muri bibiliya yanyu yasubiwemo havuga hati ibinyabugingo rero naribambanje ku naribajije ukuntu yukingi James ngaha yavuze ibizima byari bikoko bine rero ndafise akazinduzi ikigiriki kigiriki hanyuma musubire inyuma muri kazinduzi ya bibiliya muheze mubone ico bisigura rero ngibi ngaha ibyo ari byo rero murabe neza ijambo ryasiguwe ngaha rero muvyandike kugira ngo mushobore kubironderera ngaha navyo mubimenye neza murabona ndashaka ko mwandike ibyo mvuga kandi namba mwo bishobora kandi mubishaka byiza bibiliya yasubiwe mu ivuga iti ibinyabugingo muri iyo rero murabe kandi hari ibinyabugingo bine byuzuye amaso imbere n'inyuma habandanya no kuvuga ibikoko tuja gushikira mukanya rero igikoko ngaha kirashushanijwe mbega murafise ahantu ku ruhande muri bibiliya yanyu bavuga ku bikoko namba muhafise muje aho hantu ku ruhande ndabona umuhinga Scofield nga yabyerekanye mu byiwe ibikoko bisigura arabifise ngaha bivuga ibinyabugingo yo mana we ubu ni mwitegereze ijambo ry'ikigiriki hariho ze zibiri me canke ze o zibiri ne ni ze o zibiri rero mu kigiriki byitwa zoom bisigura ikinyabugingo rero suko namba mushaka kubisoma rero nta mwanya dufise nagira ndahasoma ariko ntawo mfise mwandika ibyashyiriwe Yohana 11 13 na 17 ubu hariho ibikoko biharya ibice byo mu byashyiriwe Yohana 11 13 na 17 byitwa ibikoko musiguri imwe ariko ibikoko hariya bifise insiguro ya TERIONE terio ijambo ijambo ry'ikigiriki terio risigura ikinyeshamba igikoko muri rusangi terio bisigura ikinyeshamba igikoko muri rusangi ariko zone bisigura ikinyabugingo murabona ikinyabugingo zone mi bine ese ibikoko byo mu ishamba terio ariko zone ibinyabugingo kandi terio ni kinyeshamba ikinyeshamba muri rusange mu yandi majambo namba muraba igice cya 11 igikoko kiroma igice cya 16 leta zunze ubumwe igice cya 17 leta zunze ubumwe na Roma byose hamwe amashengero y'amadini yagiye hamwe na katolika bibagira abatizeye batagondwa n'ubutumwa bwiza intagondwa Imana ishimwe tuvuye mu ishengero rihambaye metodiste batiste presbiteriano idini ry'abapentekote turazi ico turiko turavuga nta muntu atuyobora aza kutubwira ngibyo intagondwa batakijijwe ntibagira urukundo rusanzwe abagarariji baremeye ntajya banko kuzura abanegura iby'imana bafise ishusho yo guca muri ibyo rero kandi no shatsi byo kandi no shatsi gushira ibyo ahabona ubunye nariko jewe rero byo cha induhandi uko biri kose ariko nta mwanya dufise wo kubikora ubu muratahura nibanga batahura muvuge muti amina murabona bino bi zoom nunikize obirin ibinyabugingo ryo ryo pfugwa zone ze o zibiri ne mwobivuga mute zo zun zun niko nari kurivuga na teriyo ni tehe ere ione teriyo murabona nivyo bisigura ibikoko bitagondwa ivyo mwishambwa bitagira ibitu bitari bitungano ico ni civyo bikoko mufate ibyari mufate kazinduzi zanyu yikigiriki hanyuma muje inyuma hanyuma mubone namba iryo atari rya jambo nyene murabe harya hanyuma mubone mufate igitabu cyanyu cikigiriki mufate amfata in diagnostic rero murabe namba atarukuri yuko ivyo arukuri ivyo bisigura ibikoko bitagondwa mu vyashiriwe Yohana 11:13-17 kandi mu vyashiriwe Yohana 4 bisigura ikinyabugingo sigikoko ariko vyitwa igikoko ariko sivyo cyakintu nyene muri Ezekiyeli 1:8 rimwe gushika kuri 28 nivyo birashoboka tubifate akakanya gato rero bitagondwa bitakijijwe ibikoko byo mwishamba bitagondwa yari kwibi n'ibinyabugingo nibiki ese abamarayika ndababwira iki mureka dusome mu vyajiro Yohana 5 urupapuro rwose ivyajiro Yohana no mu murongo wa 11 ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi abamarayika mu bwinshi hirya no hino bakijijwe bakikije ya ntebe na ni sahwanya na bya binyabugingo babakuru murabona na sahwanya murabona ntibari abamarayika ntibari babakuru bari binyabugingo kuri ya ntebe yo ntimubikunda ibinyabugingo sabamarayika kuko ibi bivyerekana hanyene murabona ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi hirya no hino ya ya ntebe na bya binyabugingo na babakuru ubu hariho ibintu bitatu bitandukanye ngaha nizigira yuko mwese mufise uburyo bwo gukora ngaha rero nshaka ndabereke hariho ibintu bitatu bitandukanye ubwoko butatu butandukanye rero murabe hirya no hino ya ya ntebe ngaha hariho intebe rero icambere kuri iyo ntebe n'ivya binyabugingo bine hanze yababa yabarya bakuru 24 nk'uko gusa bicaye ku ntebe zabo intebe zitoya munsi kandi hirya no hino yiyi hariho imigwi minini y'abamarayika hirya no hino ya ya ntebe murabona ico mvuze bose baratandukanye umwe hariya hari abamarayika ngaha babakuru no ngaha vya binyabugingo muze tubireke ivya kanya gatoya mureke tubigumize ngaha umwanya muto y'ibinyabugingo boni iki namba tarabamarayika s'abantu bacunguwe nibande mwoshaka kubimenya ngiyi ngaha insiguro yanje ndizigira yuko ari byo ndavyizera nabarinda intebe y'Imana rero tugira duhanagure ibi mu kanya gatoya rero murabona sisi sabamarayika canke abantu sibikoko byo mu ishyamba ni byaremwe ibinyabugingo rero ngaha ni intebe y'Imana kandi abana barinzi biwe mureke dusome gatoya ngaha ibyo hanyuma tubimenye mu kanya gato murabona n'abamarayika b'Imana canke abarinzi b'intebe yiwe kandi ba mureke dufate umwanya muto yo gusa ubugira kandi mureke dusubire inyuma muri Ezekiyeli ndafise ibintu vyanditse ngaha kandi ndanka kubirengana ndazi yuko ibi Mureke dusubire muri Ezekieli igice cya mbere hanyuma dutangurire ku murongo wa 17 gushika 11 umwanya mutoya kandi byose byagenda bibanze rero tugira turabe mu minota mikeye kandi mwibuka uyu murongo windi wingaha rero murabe uko basa ngaha ku murongo windi wa cya gice nyene cy'ibyashuro Yohana cya 4 ikinyabugingo cya mbere cyasa ni ntambwe icya kabiri cyasa ni inyana icya gatatu cyari gifise mu maso hasa naho umuntu ibikoko bya kandi igikoko cya kane cyari nka icya kane cyasa n'inkoko miguruka rero igihe Ezekiyeli yabona ubwiza bw'Imana yabonye ikintu kimwe nk'icyo Yohana yabonye muribuka kuwiyinga iheze ko twabonye ubwiza bw'Imana kandi twaronse ifoto yiwe yafatiwe ahantu turi kumwe muribuka ibyo ubwiza bw'Imana ikintu nyene Ezekiyeli yabonye n'icyo Yohana yabonye no ngaha kiri huno munsi kiya kibwira Yesu nyene cyo kimwe no mu cya Ezekiyeli n'icyo cyari no kwisi niyo mana nyene iri kumwe natwe no munsi niko yareje no munsi no mu bihe bidashira yari hwiriho kandi izokwamaho ubwinjiriro bwo bugingo umubiri ni mpemi kiyaga gisa n'umuringa w'umucumbi jambu wezo bugingo bwacu utwuzuza mpemu yera cha kintu nyene murabona kiri cha kindi nyene ubu ni mwihwetse ibi ni vyiza kandi mpema hariho hose byagiye ubu kugenda byaragiye kandi ntivyagarutse igihe byagenda ntivyo washoboye kugaruka namba byari ko jani ndinzira byoba byariko biragenda nk'umuntu bigiye muri ubu buryo byariko bigenda nk'inkoko mabigiye nk'uko byariko bigenda nk'imikimasa bigiye nk'uko byariko bigenda nk'intambwe ntibyari gushobora kugaruka byategerezwa kubandanya aho hose byaja hose buri kinyabugingo cyose mbega ikinyabugingo gisigura iki muri bibiliya inkomezi ni byiza cyane gisigura inkomezi ubu kandi mu byishusho y'ibyo binyabugingo uko yari imeze byasa n'amakara y'umuriro yaka kandi byasa ni muri uwo muriro waca hirya no hino hagati y'ibyo binyabugingo uwo muriro wakayangana cyane kandi muri wo havamwo imirabyo uwo ni Imana muri uwo muriro havamwo imirabyo si imirabyo yo ku isi rero imirabyo ihoraho ibyo binyabugingo byariruka bigakimirana reka turabe ibyo binyabugingo byariruka bigakimirana bisa n'imirabyo irabagiza nuko ncitegereza ibyo binyabugingo mbona makuru duma hagaze hasi imwe imwe iruhande y'ibyo binyabugingo imbere mu maso yabyo uko ari bine ayo makuru duma ishusho yayo n'uburyo byakozwe byari bimeze nk'akabuyenge kitwa Tarushishi kandi yose uko ari ane yarasa ishusho yayo n'uburyo yakozwe byasa naho umenga ni kuru dumu isobekeranye n'iyindi nikiye kimenyetso hano mwene data Branham ni giki bisigura yuko aba baje bajejwe umutekano bajejwe umutekano bari isandugu y'Imana bari mu rugendo bazungurutse amakuru utuma igihe Ezekiyeli yababona ariko igihe Yohana yababona bari baramaze kuza mu kibanza cyabo cyo mu ijuru isandugu y'Imana yari ku isi izunguruka ku makuru utuma nk'uko bayakiriye kuva mu kibanza kimwe bagana ikindi byasigura urugendo barimo barayakiriye urugendo rwabo rwose baca mu bugaragwa n'ahandi hose gushika mu rusengero ariko ubu yarakiriwe kuko igihe cy'ishengero cyaheze kandi yarakiriwe gushika mu bwiza murabona ubiri mwijura abamarayika bose n'ibindi biyikikuje tubona inyuma biriko birakura ibitsibo byabo kandi bakubita inkoro hasi bamuha amashimwe murabona barabarinzi b'urusengero rw'Imana n'isandugu y'Imana rero nimwibuka abarinzi b'isandugu y'Imana cyangwa umutemere wo guhengara ko rero nimwibuke ni bingahe Yohana yabonye bingahe bine yabonye bingahe yabonye bine nyene binyabugingo bine ubu nimwihweze bose bagize iyerekwa rimwe kandi kane n'igiti giri cy'isi mwari mubizi ni bangahe mubizi imbere y'uko tubishikira mbega kane n'igiti giri cy'isi nivyo nka kane bo mu baheburayo igice cy'isi n'igiti giri cy'isi cy'ugucungurwa ugucungurwa rero ni mu vyiyumvire gucungurwa kuko ngiye kubivuga ko mu kanya gato nshimitse murabona gucungurwa rero hariyo abana batatu b'abaheburayo mu itanuri rya kumuriro ariko ubugira kane yaraje yabaye yaracungurwa Lazaro yamaze iminsi itatu mumva ariko wa kane ushitse yaracunguwe kane n'igitigiri cy'Imana cyo gucungurwa rero vyerekanywe yuko ibi vye biremwa byotegerejwe kuba ibintu bisusa n'isi nibaza ko mudashonje cyane ubu niyumvira ko akayaba gukanyu ikivyimpema ari gatoya gatoya gusumba nk'ivyo mubiru murabona ntivyizu ubumenya neza barafisa maso mureze kiyeri ngahe imbere ni nyuma yo hagati reka tubisomitegereze hano turabibona murabona hano ndizera ko babivuga hano ibinyabugingo bifise amashushane n'inkukuma y'amababa jyutsu y'amasi nyuma n'imbere itegereze hano kandi ibinyabugingo bine na kimwe kimwe muri ivyo vyari bifise amababa atandatu kuri ivyo kandi byaragurutse n'ibindi kandi byari bibifise amasi inyuma n'imbere n'impande zose ibyo byerekana ubwenge bwavyo byaramenye ibyari ibiriho n'ibizoza kuko byarishikira ku ntebe ku buryo bitari n'ibiremwa muntu abarinzi b'urusengero cyangwa se abarinzi b'urusengero abarinzi b'urusengero ni bamwe ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ariko iki umurinzi w'umutemere wo guhongera kw'abarinzi b'intebe y'ubwami intebe y'ubwami bari neza na neza iruhande y'Imana ibinyabugingo bihagaze hari iruhande y'Imana ubwenge bwabyo byari bizi byari ibiriho n'ibyari bigiye kuza byari bifise amasi inyuma byerekana icyo woshobora kubona ibyoshitse amasi imbere birazi byose ubukanda amaso yabo yari inyuma birazi cyariho cyariho ikiriho n'ikizoba byerekana ibihe by'ishengero wari huriho n'uzoza Yesu Kristo yararejo n'uyu munsi n'ibihe bidashira kandi niko azokwama ibihe byose mubigumye ubu tugiye gucapa icyo kintu ku buringanire bw'ikibaho mu minota mikeyi citegereze ubu munota umwe gusa bihishura ubwenge bwabyo kandi byerekana ko byari bizi birabizi byari bizi kazoza na kubu na kahise hamwe n'ibi byerekeye byose kandi byabyo ntibiruha ntibyigera biruha ntibyoshobora kugira isano na rimwe n'umuntu we yamaraha araha ariko ntibiruha biririmba bituweru weru 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 wera umwami mushobora byose weru 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 umunsi wose n'ijoro ryose mu bihe byose wera reka dusubire inyuma umunota umwe gusa reka dusubire inyuma ndafise icyanditswe mu cyiyumviro Yesaya gatandatu vuba cyane itegereze Yesaya yabonye ikintu cyo kimwe neza na neza iyerekwa ryose ry'umwami ibyo nibyo mvuga namba ukwerekwa dufise uno munsi tuhatari neza na neza ukwerekwa kwa bibiliya rero n'ibinyoma namba bigaragaza cyangwa ugwishyurwa uko ariko kose kwerekana imana ikindi icyo cyose icyo yamyari n'ubuhishutsi bw'ikinyoma ishengero ryose ryubatswe kuri ko Matayo 17 reka turabe Yesaya igice cya gatandatu y'umuhanuzi akiri mutoya yari yarishimikije ku maboko y'umwami mwiza kandi yari yaramugiriye ubwoko bwose bw'impuzu nziza rero yari umuhanuzi kandi yiyumvira neza ahantu hose aho ariko umunsi umwe umwami yarapfuye rero yategerezwa kwimenya rero yagiye mu rusengero gusenga kuko yatanguye kuva ahantu hahora ikibanza cy'umwami hari rero kugira ngo aronge umwami mwiza yari umuntu mwiza cyane ariko yarasohotse maze abona umuntu ukuntu abantu bari babayeho rero yagiye mu rusengero bumwumvirize mwumwaku umwami wuzuye yatanzemo nabonye umwami imana vyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashizwe hejuru impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero ubwiza impuzu yiwe y'igisaga n'igiki ngaha abamarayiki vyaremwe impuzu yiwe y'igisaga yara mukurikira impuzu yiwe y'igisaga ni ibitsi inyuma murabona impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi umwe yari afise amababa atandatu abiri yayatwikiriza mu maso yandi abiri yayatwikiriza imbere yarayagurukisha babarirana basemerera abatu weru weru wera ni buhoraho nyine ingabo isi yose yuzuye icyubahiro ciwe kandi amatanguriro y'imiryango anyiganyizwa no gusemerera kwabo inzu yuzura umwotsi mana we yo mana we ibyo byerekana yuko kwerekwa kwari cyo kimwe neza na neza nuko umwe muri abo bagabo weru weru wera ntibaruha umurango nicyo weru weru wera ni buhoraho reka dusubire inyuma umunota umwe tumenye neza ko twatahuye neza abo bantu ubwa mbere aho abo barinzi bavugani mwitangurire ubu mwibuke ikintu cyose twigisha gitegerezwa kuza kivuye mwitangurire gushika mu byahishuriwe Yohana igihe cyose mushaka kubaza muze mumbaze murabona bitegerezwa kuba ari bibiliya yose atari igice gusa cyayo kuko imana ntihinduka icyo yari mwitangurire n'ikiri uno munsi kandi icyo yari hagati mu gihe yama iriya yindi murabona rero mwitangurire igihe aba bakerubuko ariko nanje kubibona nategerezwa gusubira inyuma kugira ndamebe ico bari ku ntango. Reka tuzingure ku itanguri ya gatatu 24 kanya gatoye gusubu itanguri igice cya gatatu n'umurongo 24 murabikunda. Ni byiza cyane rero kadutangiye nko ku murongo wa 22. Ndakunda ibigusi iki ni kintu kinaka nshaka guhirira ngaha inyongazi nta ntoya gusa ariko byoshoboka gukora ibintu byose byiza umunsi wose kandi uhoraho yavuze ati ehe umuntu ahindutse imwe muri twebwe. Ubu ndabakunzi banje kandi bagaciro kandi bakundwa bashiki bacu munkundire ndabivuge gutya ntimwiyumvire yuko ndiko ndanegura ubyivugirwa n'urupfasoni ibuye ry'igiciro kubuvyeyi ndiko ndagerageza kwerekana ngaha icyo umugore murantunga no kuri mwebwe muri kwibande mwebwe abagore muzoba mwumvirize igibande sindiko ndagerageza kubatitura ndumusabyi w'umwami gusa wo kuzana umuco ikintu kibi cyane kandi kitagira indero kandi canduye mwikwisi n'umugore iyari mubi kandi buye ry'igiciro ku mugore kibaho ku mugabo iruhande y'agakiza kiwe n'umugore mwiza kandi ndiko ndavuga kuri urya mubi atagira indero w'igitabanga ngiye kubere kubibereka ngaha nyene mu gihe tukiriko turabivuga ntegerezwa gusa kandi kubereka igituma ibyo jewe ibyo bibiliya yigisha ko abagore batoba bavuga butumwa bungera bigisha cyane ikindi cyari cyo cyose kini kiri mu ishengero ubu mwumvirize gusibi kandi uhoraho yavuze ati ehe umugabo ahindutse imwe muri twebwe rero ntiyigeze avuga ko umugore ahindutse nk'imwe umugabo ahindutse nk'imwe kandi aziciza nk'ikibi umugore ntiyabaye nk'imwe yarahenzwe mbega murabibona rero Pawulo yavuze ati sinkundira umugore ko yigisha cyangwa ko aganza ariko kuko Adamu niwe yabanje kurema hanyuma Eva kandi Adamu ntiyahenzwe ariko umugore yarahenzwe rero ntiyahindutse nk'imwe mu mana ntiyamenye ubudasa yarahenzwe mbega murabitahura namba biri uko muvuge muti amina rero nda uhoraho yavuze ati ehe umuntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi kandi ati none rero yawe hafata umukubo kakamura no kugita icy'ubuginga akarya akazokwamaho ibihe bidashira nicyo cyatumye uhoraho amukura muri iryo tongo rya Edeni ngo ajye kurima ivu yakuwemo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rwe ruheri burasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota iguruka inkota yakumuriro itangatanga impande zose murabona bya binyabugingo bine hari nzira zine zonyine ushobora kuja urabona ubuseruko buraruko uburengero n'ubumanuko abakerubi bari bafise inkota yakumuriro ku irembo ry'itongo ngo batangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo. Kuko umuntu ashoboye gufata kuri icyo giti cy'ubugingo rero yobaha ibihe bidashira kandi aba bakerubi bavuzwe ubwa mbere bashyizwe ku muryango w'ubuseruko bw'itongo rija mu nzira zine nategerezwa kuba nabikoze ukundi gatoye kuri ibyo sinshobora gukora neza ku mabwirizwa y'Imana n'ibindi gutya ariko ndagusa nda ku buryo muja kumenya icyo nshaka kuvuga hano ni itongo ryo muri Edeni kandi uyu n'umuryango wa ngaha nyene wuguruka ngaha uja hanze kandi kuri uyu muryango hariho abakerubi kandi mwibuke ntibivuga umukerubi havuga abakerubi bashirwa hariya kurinda iki igiti cy'ubugingo icyo nico bategerezwa kurinda inzira y'igiti cy'ubugingo inzira ninde inzira ibigaragara bivuye hehe ngaha nahera ngaha harabakerubi ubu mwitegereze mwandika ibi byose ngaha ni ahera ni aha nahera kandi ngaha ni kiyaga kandi ngaha ni umuco wa mabujindwi umurika umuco kuva ngaha ngo ngaha no ngaha murabona Mbega umuriki iki barinda kandi bamurika n'umuco w'Imana inzira yo kuja ku giti cy'ubugingo murabona ntibishobora kuva ngaha iseminari ya Presbyterian iseminari ya Pentecote bitegerezwa kuva ngaha kugaragaza umuco ni byiza cyane murabe ababakerubi Yohana yabonye ngaha bategerezwa kuba bafise inyungu mu kurinda igiti cy'ubugingo rero bategerezwa kugira inyungu mu kibiremwa muntu canke musome itanguriro mugaruke ku itanguriro ubugira kandi barinda igiti cy'ubugingo barakirinda inzira y'ubugingo inzira y'ubugingo inzira imeze gute Yesu yavuze ati ndi nzira ndi umutsima wavuye ku mana wo mwijira umuntu niyarya ku mutsima azobaha ibihe byose ubu hariho ubu hariho uburyo bwo gusubira kurya ku giti cyo murabitahura rero kuri ibi ndashaka kuvyerekana ubu kandi ndabigaragaze neza n'igicaniro rero iki gitegerezwa kuba cyari igicaniro mu itongo ryo muri Edeni ndababwira impamvu mbega muribuka Kayini na Abeli bombi baje ngaha gusenga rero ibyo vyerekana ko igicaniro cy'Imana cimutse maze gishirwa mu itongo ryo muri Edeni kandi uburyo bwonyine bwo kugaruka muri Edeni ni kuri ya rutari ngira ubugira kandi murabona kugaruka kuri Edeni biciye kuri ya rutari kandi bitegerezwa kurinda irya nzira hariya kuyirinda ku buryo badashobora gusubira hariya iki gicaniro kitabanje gutwikirwa n'amaraso yewe mana abantu ntibashobora kubibona murabona nta kindi kiretse amaraso hategerezwa kuba impongano umutemere wo guhongerwa ko hari iki gicaniro cy'urubanza gitegerezwa gucika umutemere wo guhongerwa ko kandi iki gicaniro namba amaraso akuwemo hazobaho ku munsi w'urubanza umuriro w'uburake bw'Imana bwo kurinda kijya giti cy'ubugingo ubugira kandi ikindi kimwe cyonyine sizokwinjira muri runo rugirwo muri Eden ubugira kandi kuzoba ari uguca mu maraso ya Yesu Kristo murabibona ubu murabe ko muri ubu Kayini yo ngaha hari Kayini ngaha hari Abeli ni byiza cyane rero hategerezwa kuba hariho igicaniro cy'Imana ivyo nivyo kandi imbere y'iki gicaniro bubatse mu buryo bw'igisubiriza igicaniro ngaha hari arutari by'ukuri y'Imana ni mu mutima w'umuntu rero hariho ikintu gindi gicaniro ngaha cyerekana ahera hahera imbere hae ahera yo numva meze nkuvuga mu ndimi yo mana w'ubwiza bwa ntumushobora kubona yuko bitunganye murabe gusa yo impamvu navuze birya bintu no kubera ntashobora kuronka amajambo akwiye mu rurimi rwanje rw'icongereza kugira ngaragaze uko niyumva murabona iki kintu kinaka gitegerezwa kubigaragaza nta mwene data ari umuserukizi w'umukuru w'igihugu nk'abakuru b'ibihugu bane cyane batanu batandukanye yavuze ati yo mwene data Branham ijoro rimwe naje mu gikorani yavuze ati sinari nzi icyo nkora yavuze ati nari hariya kandi yavuze ati yo nati nakunze umwami ubuzima bwanje bwose yavuze ati nabaye umupresbiteri yavuze ati kandi niyumvira ko namenye umwami yavuze ati kandi ijoro rimwe narabye hirya no hino sinamenye icyo nokora ati sinari kubijamwo naho byari kugenda gute ariko ati numvise ijambo rije yo bitanguye kuza yavuze ati natanguye kugendagenda inyuma y'ihema ngendagenda rero yavuze ati ubwo nyene sinashobora kurindira gushika ku rugi nari kwetse umunsi wanyu munsi yagwa igihe uguhamagara kuri ya rutari kwa korwa kandi yarirutse kuri ya rutari maze agwa hasi nti mwami ndi umunyabyaha nyuma yavuze ati rero yanyucuce mpemu yera wiwe kandi yavuze ati mvuga mu ndimi umunani zitandukanye kuko n'umuserukizi murabona n'umuserukizi w'umukuru w'igihugu kandi akarere kose kuva kuri Woodrow Wilson n'umuserukizi w'umwe wese mu bakuru b'ibihugu bacu umuserukizi mu mahanga ashobora kuvuga ururimi urwo ari rwo rwose rwo mu mahanga yavuze ati mu bisanzwe ndazi burere ururimi ruzwi kandi kwa mwisi ariko yavuze ati nari nuzuye cyane ubwiza sinashobora gukoresha na rumwe muri zo kugira ngo ndamutazire ku buryo umwami yampaye rushasha rwo mu ijuru rwo kumutazira yo ngibyo barindururugi Kayini na Abeli bagiye hariya gusenga rero hategerezwa kuba hari igicaniro barinda ibyo sibyo abakerubi ikindi kintu uraba ngaha hari ikintu kimenyamenya Kayini itegereze Bibiliya ubu Ano shaka ko muzinguru ariko mu ntacho mubisaga mwambwitangurira ni byiza cyane itegereze ka yarasohotse apfa munyonga z'umwami mu muryango w'itongo rero inyonga z'umwami zitegerezwa kuba zari ku gicaniro kandi gicaniro cyari mu nyonga mu muryango ubwiza yo ni byiza cyane naho imani gerera mu gicaniro ciwe rero kandi yavuye mu nyonga z'uhora havuye hahantu murashaka kuvyandika itanguriro kane 16 namba mushaka kuvyandika ubu mwavyanditse byose sivyo ubu ndafise ikintu kimwe kini shaka gucapanga hakanya gatoya gusa ndipfuza gusa yuko atana kimwe mubiha rage byanyu bizigira canke ikindi cyo cyose ubu murabe mubireke bizigire ivyo nivyo cyane bizohera ubwo ko bimeze kose reka reka twiyumvire ivyo ngaha iki ni kintu kinya nyacho Mose yarajanywe mwijuru Mose yakuwe mwisi adutswa mwijuru kandi yabonye igicaniro cy'Imana ivyo nivyo ndiko ndagerageza kugaragaza icyumviro cyanjye nga murazi cyo ndiko ndagerageza gukora sivyo ni byiza cyane yaradutse mu nyonga z'Imana yavuze mo Imana yabwiye Mose tikura kora ikintu cyose ku isi nk'ikigeranyo cyo mwijuru ivyo nivyo ni byiza cyane rero hanyuma igihe yabikora yakoze isandugu isezerano yashize kabakerubi babiri bo kurinda isandugu murabona ico ari cyo rwari rusenge cyari gicaniro abarinzi b'intebe y'ubwami abo bakerubi babiri yavuze ati bakore mu muringa kandi ukore mu buryo amababa yaba akora nako gutya kuko ibyo nibyo neza na neza wabonye mu ijuru
The two cherubims, he said, mold them out of brass and put their wings touching like this because that's exactly what he saw in heaven. That's exactly what John
Ivyo ni byo neza na neza Yohana yabonye mwijuru aba bakerubi bane ku mpande zine zisanduku y'intebe y'ubwami mwijuru bara barinzi bisanduka bakeruba barinzi ko mutemere wo guhongera ko namba ushaka gusoma ico canditswe nta mwanya dufise wo kubija kwandika kuvayo 25 10 gushika 22 ubu barindi intebe y'imbabazi igihe Imana iri mu bwiza bwa Shekina ni hehe hari ubwiza bwa Shekina ku mutemere wo guhongera ko ibyo ni byo barinda ubwiza bwa Shekina mwumvirize bagenzi rero bica mukwerekana ko imbura kimazi zidashobora kuza hariya no kubifata utegerezwa kuba witeguye imbere yo kwinjira mu nyonga habyo Murabe Aroni mukigereranya imbere ubu mwibuka ikoraniro muri ico gihe ntiryashobora no kuvyegera mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko igihe Aroni yinjirani inshuro zingahe byafata kugira ngo yinjire mu rimwe mu mwaka ni guteya yategerezwa kuba yambaye impuzu z'inaka zakozwe n'ibiganza binaka ubwoko bwihariye bw'impuzu yategerezwa kuba yambaye uko kuntu yari afise amakoma manga n'inkengeri iyi gihe cyose yatambuka yavuge weru ni kuhoraho yegera umutemere w'uguhongera ko hamwe na maraso kandi yategerezwa kuba yasizwa amavuta manaka yiteye imibavu n'umubavu munaka wakozwe mwishurwe rya habasareti gisharoni kandi murabizroza n'ikintu ciza rimfise mu mubavu kuri yo ariko imbere y'uko mubavu ushobora kuvamo iroza yategerezwa kuvugangurwa kuvungavungwa hanyuma rero umubavu ugakanywa uvuye mu iroza Yesu mu butima bwiwe bwari ubuzima bwiza cyane kuruta ubwigeze kubaho ariko ntiyashobora kuguma kuriya kuko yategerezwa gusiga ishengero ryiwe kwegera kwiwe rero ubuzima bwiwe bwaragaraga bwarajanjaguwe kandi mpemu yera umwe yari kuri we ashyirwa ku ishengero kandi amugira wa wundi nyene ejo no munsi no mu bihe bidasira iroza ry'isharoni umubavu umumva umuntu yegera muri aha ahera ategerezwa kuba yasizwe na mpemu yera umwe kandi uko yatambuka uwera ni atatabiri iri mu kanwa kiwe uwera takoro rihindukiye inyuma uwera yambaye ukwera kwa Yesu Kristo mbega ukuntu ari igitangaza yo rero umutemere wo guhongera kubu umutemere wo guhongera kuri mu mutima yicaye aho ubwiza bwiwe bukayanganira mu bana biwe bose ubwiza bwa Shekina mu mutima w'umuntu ngahari umutima w'umuntu ivyo sivyo mbega ica umutemere wo guhongerwa ko mbega woshikira ivyo gute muri ubu buryo butandukanye bwo gukora biciye mu kwihitiramo yinjira ngaha no guca hariya hava mwiki ubwiza bwa Shekina niki niki munyonga himana kandi gihe umugabo ariko aratambuka canke umugore agaragaza ubwiza bwa Shekina ntaja mu mazu y'urusimbi no kwigenza nabi no gusohoka ngahamaze ahakana ijambo by'abantu bavuga byose afise umutima utumbereye ku kintu kimwe imana kandi yahamagawe by'ukuri n'Imana rero Yesu Kristo yigaragaza ubwiwe muri we n'ubwiza bwa Shekina akora ibintu bimwe nk'ibyo yakora hariya agaragaza ubutumwa bumwe yigisha ijambo rimwe rigaragaza mu rusengero rumwe rwari ko ico gihe nyene nk'uko byari mu kuri kuri Pentecoti ryagize urwo rugero ubugira kandi yo mana we umutemere wo guhonge wa Ezekieli na Yohana bombi yabonye ibintu bimwe rero murabe ubu turiko dusa n'abariko baraheza mu mwanya mutoye gusa rero ngahaho nshaka ko mutahura ikintu kimwe yo ndabasavye ntimubihushe ubu nibangahe baze yuko abo bakerubi byari binyabugingo bitari bikoko bari a urwego rwo hejuru none umumarayika ari mu rwego rwo hejuru kuruta umuntu canke urwego rwo hasi ni vyiza cane mugenzi nikihe gikuru umwana w'Imana canke umumarayika umwana w'Imana niki Imana yokumviriza gusumba umumarayika ari hariya imbere yiwe yinginga ikintu kinaka canke umwe muri mwebwe yinginga umwe muri mwebwe mwese murabona kuko muri abahungu n'abakobwa boni bona bagurano murabona n'abagurano kandi murabahungu n'abakobwa rero murabe ububasha ko kimufise turatinya gusa kubukoresha ubu nshaka ko mubona hano ibi ni vyiza yo mana we murabe ndengane ibimaze nsimbe bimwe muri ibi kugira ngo nshobore gushikaira kuri ibi fata makaramu yanyu bo ngibi ibyo nashaka byo kuri ko mucapa Nkumbure vyiza no kigira gitoye kurusha rero Isirayeli mu rugendo rwabigihe bashinga mahema rero murabe ibineza bashinga mahema imwe zibiri zitatu zine oya nibaza ko nihenze imwe zibiri zitatu imwe zibiri zitatu imwe zibiri zitatu imwe zibiri zitatu nuko bashinga mahema batikunje umutemere wo guhongerako rero ndabizi mwese murabizi mwararabye kandi murasoma mu isezerano rya kera rero ku ruhande rw'ubuseru ku ruhande rw'ubuseruka hanyene ndaja kuvyandika gutya mumenye neza yuko muvyumva ubuseruko iruhande rw'ubuseruko bwamye ari Yuda iri ni irembo Yuda kandi hamwe na Yuda yari umutware w'imiryango itatu n'ibendera nyaryayo imiryango itatu n'ibendera ryayo ibendera rya Yuda muribuka nibangahe babonye ivyagezwe cumi vya Cecile de Mayre ni vyiza canke mu bisoma hanyene mu vyanditswe hari yabambe hariho Yuda ku ruhande rw'ubuseruko ni vyiza ku ruhande rw'uburengera hahepfo rero mu byandike mu bisome neza mu kuvayo no kubandanya uko kuvayo kuri Efurayimu kandi yari afise imiryango itatu hamwe n'ibendera ryayo n'ibyo Efurayimu kandi rero mu ruhande rw'ubumanuko hari Reyube hamwe n'imiryango itatu y'ibendera ya kandi mu ruhande rw'uburaruko hari Dani hamwe imiryango itatu n'ibendera ryayo ni byiza rero uko niko bashinga amahema rero mwibukere ko budusome mu byanditswe gutyo tubitahure neza na neza nyene uko bitegerezwa ndatangura inyuma ku murongo w'indwi ikinyabugingo cya mbere cyasa n'intambwe cya kabiri cyasa n'inyana cyangwa ikimasa gitowe icya gatatu cyari gifise mu maso hasa naho umuntu icya kane cyasa kandi cyakaca ninguku miguruka ivyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu kandi vyuyazuye amaso impande zose n'imbere munda ntibiruhuka ku murango no mwijoro vyama bivuga bituweru wera niwe mwami niwe mani ishobora vyose yamyeho kandi agiraze ariho kandi agiraze kandi iyo vya binyabugingo biha ye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe ivyagiye kuri ya ntebe niyo ibaha ibihe bitazoshira babakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe bagasenga ibaha ibihe bitazoshira bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga batewe mwami Imana birakubereye guhaga uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha kuko ari wewe waremye byose watumye ica kibaho kandi catumye biremwa nuko wabigumbye ubu rero nimurabe ku ruhande rw'ubuseru, ku ruhande rw'ubuseruko yabonye ishusho imeze gute namba mubibona, yari ntambwe inete amebewe e. Niyo yari ibendera, niyo yari ibendere risanzwe rya Yuda, kuko we ni Yesu yavutsemo, ni kuri kandi we ni intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ubu ni bangahe bigeze kubona abantu ahantu ho mu kirere benshi muri mwebwe murazi cari ico inyenyeri, murabona yari Bibiliya y'Imana ya mbere rero itangurira ku kigiharuro ca mbere c'ahantu ho mu kirere, ikimenyetso ca mbere ni nkomi sivyo, kandi ca nyuma ni kihe? Leo intambwe ukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo byose birimo hari yabafise kanseri nyuma inyuranije, kandi canke igihe kinyuranije n'ikirya nyene cha hari amafi anyuranije ariho arico gihe cha kanseri, kandi tukibayemo neza na neza. Kandi mwitegereze muri piramidi gihe yubakwa mu gihe cha Enoki, ibuye ryose ryarimo bashobora gupima ibyo bintu neza na neza no kubivugishwa intambara n'ibindi bintu byose birakwiriye, kiretse ibuye ryo kunengesera. Kuki murabona ku inoti yanyu y'idorare muyitore muraba umutwe, nta wuriko kuki ntiyigeze igira umutwe, Kristo niwe buye ryo kunengesera ryanzwe, yari ryabuye ryo kunengesera ryanzwe agiye kugaruka vuba. Raba ingene rirya shengero, dusubiye inyuma mu gice cya Riteri hagutse hari yepfo, hanyuma bakaba inkehwa, bakaba inkehwa barushirizaho gatoya kuba inkehwa gatoya kurusha gushikaho baba bakeyi cyane inyuma yo kuva mu gihe cya Penegoti cya imanuka hariya nyene kuri buri buye, kugira ngo irishire ko neza ngo irishiremo mutwe ishengero rizozana Yesu wa wundi nyene cuno munsi no mu bihe bidashira bidatonganye neza na neza nyene uko bishoboka. Rero yari intambwe yo mu muryango wa Yuda. Rero umuntu wese yigeze gusoma Bibiliya arazi ico giharuro cha Dani carico, canke ico Dani yo nshaka kuvuga ico, ego ico Dani yarico iciwe yari nkukuma, nivyo yari nkukuma. Umuntu yasomye Bibiliya yari inkukuma. Reri chare yubeni chare umuntu yari wa mbere umunyantege nke kurusha abandi mu mugwi. Mbega Yakobo ntiyavuze ko mu mwitanguriro ku 49 yubeni ari imfura mu nkomezi zanje, ariko nk'amazi wuri yuburiri bwanje maze uhumanya uburiri bwanje, kandi yabana n'inshoreke yase. Murabona izo ni ngeso mbi zikiremwa muntu, murabona ibikoko ntibigira izo ngeso mbi, intambwe nta na kimwe muri ibi ntigira, ariko umuntu arabikora akajana n'umugore wa mugenzi we n'ibindi. Ni nkuko ico kimwe nyene ikintu byose byaraheze. Rera hahepfo ikidani yari nkukuma, kandi ikireyubeni yari ishusho y'umuntu, kandi Efurayimu ni kimasubu. Murabona ingene ya bicapye hariya Efurayimu, uko niko bashinga mahema muri Bibiliya. Rero namba muja kubibona, Dani n'umutware w'imiryango itatu, Yuda n'umutwe umutware w'imiryango itatu, Reyubeni n'umutware w'imiryango itatu, na Efurayimu n'umutware w'imiryango itatu, bitatu inshuro zine ibihumbi 12. Imiryango 12 ya Isirayeli, murabona umwe wose nibendera nyawo ryawo, kandi bendera rya Yuda yari ntambwe, ibendera rya Reyubeni umuntu, ibendera ya Efurayimu ikimasi, ibendera rya Dani ryari nkukuma. Ubusubira murabe ngaho ibyo Yohana yavuze, kandi mwi kimwe cyose reka dusome ngaho buturabe gusa namba atari cyo kimwe nkuko byari mwijuru. Mu kinyabugingo cya mbere cyasa ni ntambwe, Yuda cya kabiri cyasa ni inyandico n'ikimasa guto, icya gatatu cyasa gifise mu maso hasa naho umuntu, cya kane cya ni nkuko miguruka kurya neza na neza nyene nk'imiryango ya Isirayeli yari ishinze amahema hirya no hino, bicungereye n'abarinzi bo kwisi b'uburenganzira bwo gushika ku isandugu yo. Haleluya! Mbega ntimubibona hano guhongerwa, umutemere wo guhongerwako, umutemere wo guhongerwako. Ese ikintu cyo shobora kuza hariho hose impande yawo kitabanje kurenganiyo miryango kurengana iki intambwe kurengana umuntu ubwenge bw'umuntu no kurengana ifarasi rima nk'imasa canke kurengana inkukuma ukunyaruka kwayo murabona ijurisi hagati yawo n'impande yaho hose murabona barabarinzi kandi hejuru yaho inkihari inkingi y'umuriro mwene data nta kintu cakora kuri uwo muketemere wo guhongera ko kidafise ukwegera akandi ngene woshobora kuyegera byonyene kwa ruguca mu maraso iyo niyo nzira Aroni yinjira hariya rimwe mu mwaka afise amaraso ubu murabibona ubu murabi umutatware wese w'imiryango itatarinze umutemere wo guhongerwaho umutemere wo guhongerwako wo mu isezerano rya kera ubu mwe byanditse ne mwese ubu ngiki kimwe gishasha mwene data mwumviriza ibihanyuma tugende rero mwibuke uwo yari umurinzi wo mu isezerano rya kera Nibangaye bigeze kubisoma muri Bibiliya munsi yuko ari byo murabona ba barinzi bo mu isezerano rya kera ubu tubayeho mu kindi gihe Imana ishimwe yo ndakunda iki gihe mweho rero Imana ifise umutemere wo guhongera ko uyu munsi wo kurinda Muravyizera uwo mutemere wo guhongerwa kuboneka hehe mu mutima w'umuntu ni hehe waziye mu mutima w'umuntu munsi uko munsi wa Pentecost yemwe muyera yaza ariwe mana yaza mu mutima w'umuntu sivyo rero reka tuvyandike ngaha kandi mwitegurire kubicapa namba mushaka kubicapa Pentecost murabona Pentecost ndashiraho ubu ni umutemere wo guhongera kwa mwe muyera dushiremwo ngaha ndababwira icyo dushiramwo tubigira ibibereye kurushiriza reka dushiremwo ngaha inuma Isi winyoni murabona ni byiza barinda umutemere wo guhongera ko mbere none Imana ifise abarinzi b'umutemere wo guhongera ko uyu munsi rero ibyo ubu mwitegereza ingene babicafye neza nari nicaye uwundi munsi mbona ibinta ncanda simba nyene niruka hirya no hino y'intebe mvuga nti cubahiro Imana ishimwe hirya no hino sharingiye kutwara nabi gusumba uko nitwara mu ishamba rimwe na rimwe mushiki wacu neri nitwaye nka kurya wocu nyirukana mu nzu yawe vuba cane yo nagize gusa ibihe byiza cyane ubu mwitegereza icyo byari byo icyo umwami yakoze ubu Pentecoste nyuma ya Pentecoste yanditse igitabo cyaki ivyakozwe na mwe muyera ive ye ake otewe e sibyo Ibyakozwe n'intumwa bitangura kuki ibya mbere kugira ngo winjire mu gukiza ibyakozwe n'intumwa kabiri gatatu n'umunani ngiki cya nyuma hafi yawe sibyo bose bujujwe nkemuyera batangura kuvuga mu zindi ndibi nuko Petero arahaguruka abwira ubutumwa bavuga bati dukore iki ni gute tukwiye kwinjira muri ibyo yavuze ibyakozwe n'intumwa kabiri gatatu n'umunani nimwihana umuntu wese muri mwe bwatababatizwe mu izina rya Yesu Kristo ubu mwibuka Imana irafise abacungera mutemere wo guhongera ko uwo mutemere wo guhongera ko bacungera niki byiza me ate amatayo mu ruseruko reuka ruka mariko na yohani zo ntumwa bwiza bune bwose bwemeza ibyakozwe n'intumwa kigiye kuza bagicungera hose mushaka kubiraba mureke dufate kimwe gusa nta mwanya dufise ndafise ibyanditswe 20 canke birenga ngaha ariko mureke dufate kimwe gusa kuri ekino cigwa kugagakiza turabona umwanya w'amasengesho ya nisahindwi rero niyumvira ko turaja kuronka gusa mwese nimwashaka gusengera abarwayi rero ndafise gusa umwanya ukwiye murabona ni byiza rero murabibi Matayo Mariko Luka na Yohana niki igiharuro cizi cabwa bw'ubutumwa bwiza bune ni byiza murabe rero Matayo 28:19 28 rero aho niho mwebwe bene data b'ubutatu mugiye 28:19 byiza Matayo ku gace ka nyuma k'icyo gihe ce havuga hati ni mugende mwigishe amahanga yose mubabatiza mu izina rya data umwana na mwemuye ariko ngiye Pentecost iraje kandi Petero yavuze ati mwihane hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu Ikintu kinaka ntikimeze neza ngaho Matayo mbega uri wa murinzi wo mu buseruko iryo rembo rimeze gute iryo rembo ni iki Yesu yavuze ati rembo rirafunganye uko no kuri mbega indome zaryo nizihe CTRE zibisigura amazi ni rembo mwinjira gute mwihana umwe wese muri mwe hanyuma mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo urugero uruguruye Ego yo ariko mwene data Branham urafise Matayo 2:19 uko niko neza na neza uko ariko Matayo mbeguri umurinzi waryo ntankekanije umurinzi abushitse rero mufate Matayo 1:18 hanyuma murabe icyo havuga murabe namba cungera cungeri murabe namba Matayo 1:18 ariko aracungera Matayo 1:28 nibyakozwe n'intumwa 2:23 murabe namba hacungera ukuvuka kwa Yesu Kristo kwa abaye gutya ngiyi imana data imana umwana umana mwemuyera abagerageza kuvuga ukuvuka kwa Yesu Kristo kwa abaye gutya igihe nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubonye afise inda yamvuye kuri mpemu yera ninde muri bo ibyo bibagira bose umwe kandi bivyabaye byose byakozwe kandi murabe rero Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yiyumviriye kumubengera mu mpisho akivyumvira umumarayika w'umwami Imana mwiyerekera mu nzozi aramubwira ati Yosefu umwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugone umugeni wawe kuko atayitwaye inda yamwemu yera murabibona azovyara umwana w'umuhungu na uzumwite Yesu ivyo byose byabaye gutyo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe biboneke ngo rabi inkumi zotwara inda Yesaya 9:6 inkumi zotwara inda ibyara umwana w'umuhungu bazomwita mbega rahaca hacungere data umwana yamwemu yera umwana na mwemu yera ibi bigusa ibyubahiro kuri iryo zinimwa rimwe rero ucungera hagaze kubyemeza murabitahura yo mana we rero nibangahe babitsi ngibi ngaha n'ubucungera ubu mureke gusa ndafise uwundi murwi kubwo gucungera mufata ibi ariko rero namba tutazukure tuzo kugira umurongo w'amasengesho mukanya iminota nka 10 mureke tugerageze ikintu kinaka nga umwanya mutoya mureke dufate ibyanditswe binaka rero nihe handitse ibi biri ngaha ni byiza rero mureke dufate kugira tubone namba Matayo ngaha hejuru rera aza gucungera ugukira indwara kuvuye mwijuru murafise amakaramu ye rero muriko murandika ni byiza mubone namba Matayo agabura aza kuhacungera mureke dufate Matayo 10:1 mureke dufate hanyuma turabe namba Yohana hamwe canke habiri mureke dufate habiri canke hamwe canke habiri byo ari byo byose Yohana 14:12-16 n'umurongo wa windwi ni murabe namba bariko baracungera ugukira ingwara kuvuye mwijura haherere intebe y'Imana Mariko 16 Mariko 11:21-22 Luka 10:1 gushika 12 na Luka 19:29 gushika 31 nimureke dusome hamwe muri aho murabe namba hacungera murabe namba hacungera neza gukira ingwara kwa kundi nyene bacungera irembo ko bw'umubatizo mu izina rya Yesu turashobora kubifata muri buri kimwe kimwe muri ibyo uko nukuri rero mureke gusa dusubira inyuma hanyuma turabe Matayo 10:1 duhindukize gusa inyuma rero tugira tu kandi rero tugira turangize mu minota nk'itanu 10 bishoboko mwama bishaka ni byiza mureke dufate Matayo 10 murabe namba Matayo acungera ibyakozwe n'intumwa mwiyumvire yuko Imana idashiraho ucungera ijambo ryayo murabe namba ya nyana intambwe umuntu nk'ukuma bitari bitakiri kuri ya marembo ngaha nyene ku isi ubunyene ngubu ngaha bwa butumwa bwiza bwa butumwa bwiza bune murabona kandi murabe neza inzira yose bijanye bagiye batumbereye ntibavuguruzanya baguma hamwe murabona umwe agenderana ubwenge bw'umuntu umwe agendana ubworohe bw'inkuko mu wundi n'umwungere uwundi umuvuga butumwa kuguruka nko muvuga butumwa murabona uwundi nawe ni umwungere uwundi ni inkomezo w'undi bwenge murabona abacungereye ku mpande zose Imana icungera ubutu ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera byizere mwene data ni byiza rero mureke dufate Matayo 10:1 ahamagara abigishwa biwe 12 abaha ububasha bari bakoraniye hamwe mu cyumba cyo hejuru bose basenga mu izina ryiwe babatizwa na mpemu yera n'inkomezi z'igikorwa ziraza Icho yaba kore yu munsa zo kiba kore la namge ndanezele we koncho bora kufuga kondu unge muribo. Yo hozu mwana kanya gatoyi gusa rero mwumvirize gusa mwumvirize neza. Kanda bahe inkomezi ku mpemu zihumanye. Abungere benshi barareka gusa impemu zihumanye ngo zigume mu ishengero abagore bambara bakora kwinezereza mu makarata imikino kubyina gusangira isupu buryo imbabazi. Ku mpemu zihumanye nubwo kuzitsinda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Murabona urya murinzi yicaye harya kwiremba cungera ubutumwa bwiza bwemeza cha gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa rero sikera cyane numvise umwigisha hambaye yavugwa urya umwe umuntu ahambaye umuntu mwiza nahuye nawe naramuramukije mwene data mwiza yavuze ati ariko ivyakozwe n'intumwa cyari gitabo cy'icengero gusa muyandi majambo yari afise ikintu nga murabona igihe ivyakozwe n'intumwa byari imbere hanyuma ubu butumwa bwiza bwari ubwo kuri fata ryose hamwe no kuri kingira murabona ukuntu cyumviro cyo muntu cyo gira ikintu cyose no kwiyumvira ico kintu ingene iyo atabari kubwiwe murabona uburyo bwo gukora Pentecoste ntibwari uburyo bwo gukora bwo ubutumwa bwiza bune bwari uburyo bwo gukora busubiza kuri Pentecoste nyuma yawe baronkeye ubu buryo bwo gukora Pentecoste yaciye ibaho sivyo icyanditswe ubwa mbere igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa cyanke icyanke intumwa Yesu yagenda akora ibitanga ibikorwa kandi avuga imbere ibyari bigiye kuza hanyuma Matayo Mariko Luka na Yohana abo barinzi bane baraje maze barindigira bandika igitabo cyose babonye coshitse bakivuga uko cyari kiri uko coba kigiye kuba icyari kigiye kuba rero byose byakoreye hamwe kandi hano baraza Amen Matayo Mariko Luka Yohana na Mariko n'uburyo bwo gukora canke igikorwa cy'abarinzi bikingira urusengero rukuru intebe y'ubwami muhezagiro wa Pentecoste atari dini rya Pentecoste mwene data mushiki wacu bavuye ku kintu nyamukuru kure ya madini y'andi mashengero bari kure yaho n'abaruteriano bari abaruteriano bararigumije gatoyi ko barusha kandi byo nivyo kandi hafi y'ukuri uko bakoze uko ni ukuri kandi birushirije nk'ivyo neza na neza uko jenu kukubu sinigeze mbona Yesu hanze y'ishengero ry'abaruteriano agerageza kwinjira ariko agerageza kubera niyo vira kwa tigeza bamu kibanza c'imbere ariko ya yari imbere mu ishengero rya Pentecoste ariko yarashizwe hanze uko n'ukuri rero Matayo 10 ku murongo wa mbere rero reka tuje ngaha muri Yohana 14 ku murongo wa 12 hanyuma turabe namba Yohana za gusubira inyuma maze acunga ibintu by'agaciro vya Pentecoste muri Yohana igice cya 10 mu murongo wa 12 Yesu avuga ati Nukuri ndababwira unyizera ibikorwa nkora azobikora nibibiruta kuko ngiye kwa data. Yo mwene data ari rya rembo hariya aho inkukuma yari yicaye neza hariya kuko icara igikorwa cy'ivuga butumwa murabizaguruka nk'inkukuma mu bukere butsi yinjiriye mu gihugu cy'abanuzi hariya murabona ishobora kubona kuri ibintu no kuvuga ibintu byabayeho ibiriho n'ibigira bize murabona yicaye neza hariya abicunze yavuga ati ibikorwa nkora nimwitegereze iyo nkukuma murabona iyi ni intara umukozi w'Imana Yesu yabahaye ubushobozi kandi yarabicunze byakozwe n'intumwa 2:3-8 yayigumije hariya hejuru irya ntambwe ubu haza gushimangirwa ku butumwa bwiza n'iyi nkukuma akuvuga guti ibi bikorwa nkora namwe muzobikora n'ibibiruta muzobikora iguruka ku isi hamwe n'ivyo inkukuma ifise umutwe wa kaswe kandi uvirira na maraso a jojo tahasi semeriliti uweru vyotsi bi imibembego rero naronse iyindi hari ya Yohana 15:7 reka tuzingure mu gice cya 17 nimwagoma muri je wa majambo yanje atari amajambo y'iseminari amajambo yanje akagoma muri mwebwe musaba icyo mugomba cyose kizobabera kuno ivyo nivyo rero ubwo butumwa bwiza bucungera honye n'uyu muhezagiro wa Pentecoste ucungerwa na Yohana n'ubutumwa bwiza bacunzwe na Matayo ubutumwa bwiwe rero reka tuje mu butumwa bwiza bukurikira re Mariko igice cya 16 turabe namba Mariko atacungere uyu muhezagiro wa Pentecoste Mariko igice cya 16 ubu reka dutangurire hano nko inyuma havuga ivyerekeye izuka rero reka tumanuke kugeza dushika ku murongo wa 14 wa Mariko 16
The 14th verse, the Mark 16.
Hanyuma yiyereka bamwe muri 12 bicaye bariko bararya abagaye kutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka Ntibizeye abagerageje kubabwira ubutumwa murabona niko biri uno munsi abantu babonye mwe muyera abantu bavuze bati nti evyumvikana n'umugwi wabera bikombagaza hasi kandi yabagaye ukubwo gukomantara kw'imitima yabo murabona ukutizera kwabamamumenye kwizuka ryiwe hanyuma ababwira ngo baje mu isi yose bigisha ubutumwa bwiza kuvyaremwe byose iki ekwigisha ubuhari ubutumwa bumwe abarinzi bane mwigisha ubutumwa bwiza kuvyaremwe byose rero mwibuke ariko aravuga bose abarinzi bane bose Matayo Mariko Luka na Yohana murabona mwigisha ubutumwa bwiza kucaremwe cyose uzokwizera akabatizwa zokizwa kandi uzokwizera utazokwizera anta uzokwizera ntazotsindwa n'urubanza murabona mutegerezwa kubatizwa hano uzokwizera akabatizwa zokizwa uto uzokwizera ntazotsindwa n'urubanza yo mwene data ndakwinginze wizere kandi sahwanya kugiria sahwanya kugirishire hamwe ayandi majambo asigaye kandi ibi bimenyetso bizoboneka kubizera yemwe rero turabe icyo mu methodist avuga namba ashobora kuvuga izindi urubaho buzima bwiza ababatiste bavuga bati twiri kwizera gusamaze ubatizwe mu episcopi avuga ati ifata umwe episcopi gutya hanyuma wunama igihe bariko bararirimba umukatolika avuga ati vuga mwaramutse Maria umupenikota avuga ati ni wifatanye n'idini ryacu batizwe mu izina rya data umwana na mpemu yera ngibyo murabona Ibi bimenyetso bizokwama biboneka kubizera mu izina ryanje nka data umwana mwe muyera kuri ibyo mu izina ryanje bazosenda amadayimoni bazopfuka indi misha bazofati inzoka nibanywe ikintu cica ntacho kizobagira na gatoya bazorambika ibiganza ko bagwaye bakire amina yo mwene data Ubu dusubire ku cha 11 kandi rero turi hafi yo kurangiza Matayo 11 kandi mfise 20:20 ni Yesu avuga ibi byose ni Yesu avuga ubu ntana kimwe muri ibyo atari byo Yesu ariko aravuga kimwe cyose kandi bukeye baraje hafi ya Betania yumva arashonje kandi abona igiti cy'umusukoni aho ni hamwe yavuga igiti Matayo 2:18 abasabye mumbabarire Mariko 11:21-22 Petero yibutse aramubwira ati mwigishe he wa musukoni wavumye mu nzira kandi Yesu aramwishura arababwira ati mwama no kwizera Imana murabona ndababwira ukuri yuko rero imbere ndababwira ukuri umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntakekeranye mu mutima ariko akizera yuko icavuze gikorwa ashobora kubibona azokibona umuhungu umuryango wo mu bumanuko urinzwe nk'inka umuryango wo mu buraru ukurizwe n'intambwe umuryango wo mu buraru uko nshaka kuvuga umuryango wo mu buseruko kandi umuryango wo mu buraru ukurinzwe n'inka iguruka Yohana umuvuga butumwa hanyuma umuganga kuri uru ruhande ruko umuntu ubu turabe icyo rukavuga mufate ruka igice cya mbere ndibaza ko dufise ruka cyo mu murongo wa mbere gushika 12 nini igikogwa mwese murazi cyari cyo ariko ruka igice cya 10 na mbere gushika 12 ni byiza cyane twoshobora kubandanya neza maze tukabisoma byose ariko ntituja kuronka umwanya wo gutora ibyo mugende ndatangura ku murongo wa gatatu
Go your ways to start the third verse Go your ways behold I send you forth as lambs among wolves
Nimugende raba mbatumye muri nk'abana b'intama mu mabingira hagati nimujana umufuko wa mahera cyankisa murabona nimugende mwizina kanaka ry'idini mugende nk'uko ndabarungitse murabona nimugende mwizigiye yuko mugiye kuronka miliyoni 100 y'amadorare kubera iki gikorana handi ho nimugende murabona mutunganye ibikorane byanyu yavuze ati mugende aho ndabarungitse murabona nimujana umufuko wa mahera cyankisa cyankwe gato ntihagire nuwo muramukanya mu nzira ntimuhagarare ngo muvuge muti nzoja hariya amaze ndaba umuntu ukuntu ibi bigende ukuntu ibi mugende mutumbere yaho ndabarungitse ntimwiteho umuntu n'umwe wundi inzu yose muzokwinjiramo muze mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu n'iya birimwe amunyamahoro amahoro yanyazoba kuriwe n'ibitamera bityo azobagaruka ko kandi muri iyo saha nyene muyigumemwo iyo nzu nyene bambe muze muyigumemwo murya murya munywa ibyo babahaye rero ibyo bintu byose byerekeye kurya inyama n'ibindi mana we murabona kuko umukoza kwiyingero yiwe ntimugende murarara guza mujane na ba Johnson munsi gufungura kandi mujane n'uwundi muryango munsi ukurikira n'uwundi muryango ukurikira umunsi ukurikira mugume hari ibyo n'igihe ngiye ku mugikorane murazi impamvu nguma mu ihoteli kandi nkaguma hariya nyene aho niho neza na neza ndonka mahoro murabona ntimuvuge ntimupfe mu nzu muca mu yindi kandi gisagara cyose muzojamwo bakabakira muze murya ibyo babahaye kandi mukiza abagwaye kandi abarwaye baho kandi mubabwire mutugami buri imana burababereye ariko ubuyemwe reka nsome umurongo ukurikira ariko igisagara cyose mujamu ntibabakire muze musohoke izi gisagara mu bimwe umunsi n'umukungu guwo mu gisagara cyanyu ufashe kuri twebwe tu reka turabubu nu kandi n'umukungu guwo mu gisagara cyanyu ufashe mu birenge byanyu turawuba kunkumuriye ariko mumenye iki yuko ubwami bw'imana buri hafi ndababwire kuri uwo munsi uzoza Sodomu hazogira gahengekezo kurusha nyagisagara yo mwene data hamwe nibyo nibyizigiro bihezagiye namba batabona batakwiriye mubandanye muvuge muti yemwe ntimunshaka nzokwiku nkumura ko agusa umukungu guno ku nkweto zanjye hanyuma ngende mu yandi majambo mvuga uti sinigeze mfata ikintu na kimwe namba hari icyo nariye ndakibariha hanyuma tubandanye yavuze ati nukuri kandi kimwe cyose muri ibyo bisagara bagiyemo hanyuma ntiba bakire kimwe cyose muri ibyo cyabi caribiye kandi nta kiri huno munsi kandi buri gisagara cabakiriye kiracariho gushika huno munsi ngivyo ubu wundi umwe hanyuma rero turangize turabe dufise 10, 11, 29, 31 ruka 11, 25, 51 hanyuma duce turangiza yo ndakunda ibi kandi shengero rikoraniye twitegereze ndafise yoba ari ruka 19:29 ego ndibaza ibi bishobora kuba ari byo ego kandi shengero rikoraniye kuri we atangura kubabwira ati iki ni gihe kibi kirondera ikimenyetso ariko nta kimenyetso kizohabwa atari ikimenyetso cya Yona umuhanuzi nk'uko Yona yababwiye ikimenyetso kubanyani newe ni ku mwana w'umuntu nawe azoba akubika igihe umugabekazi w'igihugu cibumanuka azovana hasi n'abagabo b'iki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe kuko bavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi raburuta Salomo hari hano abagabo binini we bazovana hasi n'abiki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanyaho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona kandi raburuta Yona ari hano mbega ndiko ndavuga iki ubu mukurangiza ndaja gutegerezwa kureka ibindi byikora ariko mukurangiza ndashaka kuvuga ibi kuko nabagumije igihe kinini ya cyane mbega ariko avuga iki nga hazoba umunsi aho urunganwe rw'ikimaka n'igisambanyi ubu mwibuke uruzorondera ikimenyetso kandi uru n'urunganwe rw'ikimaka n'igisambanyi kandi yavuze ati ururunganwe ruzoronka ikimenyetso mwitegereze ukuntu bijanye n'ibisigaye bya bibiliya ibikimenyetso Yona yari mu nda y'ifi iminsi itatu n'amajoro atatu uko ni ku mwana w'umuntu ategerezwa kuba mu nda y'isi iminsi itatu n'amajoro atatu hazoba iki ikimenyetso cyo kuza kuzo kizoboneka mu runganwe rw'ikimaka n'igisambanyi kandi byarakoretse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Yesu yazutse mu bapfuye yaje kuri Petero Yakobo na Yohana n'intumwa kandi bakoze igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntibyari bikorwa by'intumwa byari bikorwa bya mpemu yera korera mu ntumwa Ese umuntu no munsi ni mpemu yera korera mu muntu Changa abantu murabona ni wakora igikoga sumuntu n'igikombe gusa murabona ariko mwe muyera n'amavuta ari muri kirya gikombe murabona kandi murabe ibyo bakoze murabe kubimenyetso bakoze nka Yesu bategerezwa kubibona kuko nta bwenge bari bafise ntibari barize Petero na Yohana ariko bategerezwa kubibona bari barabanye na Yesu bakoze ibintu yakora rero murabona ibintu byose muri Bibiliya byose bya bitabo bine bwa butumwa bwiza bune bi burindi muhezagiro wa Pentecoste hamwe n'icanditswe cyose byemeza neza na neza ibyo yavutse kandi ubivyakozwe n'intumwa bigaragaza uno munsi hamwe na bwa butumwa bwiza bune yuko Yesu Kristo ari wawunde cyo uno munsi no mu bihe bidashira mbega muramukunda bari bakoraniye muri irya nzu yo hejuru bose basenga mu izina ryiwe babatijwe na mpemu yera akandi ubushobozi bw'igikorwa bwaraje icyo yabakoreye urya munsi azo akogikorera namwe ubu ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo reka ndaririmbe bari bakoraniye muri irya nzu yo hejuru bose basenga mu izina rya Yesu babatijwe na mpemu yera kandi ubushobozi bw'igikorwa bwaraje ibyo nibyo dukeneye uno munsi icyo yabakoreye urya munsi azo gukorera cyo kimwe ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo aba bantu bashobora kuba batarize bata neza nka Petero Yakobo na Yohana canke atari abantu bavugangwa mu isi bose bararonse Pentecoste yabo babatijwe mu izina rya Yesu kandi batangaza ubu mwisi yuko ubushobozi bwiwe bukiri bwa bundi neza bwo nyene bwari bumuko bwari bumeze ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo yo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo iyo ngwino mwene data kurondera uyu muhezagiro ukoze umutima wawe ukavana mu icyaha ibyo bizotangura kuvugisha inkengeri n'umunezero kandi bizotuma ubugingo bwawe buguma bugurugumba yo biratuma biraturira ubu mu mutima wanjye yo izina ryiwe rishimwe ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo bihenda abantu benshi ni abantu benshi ngaha mwibarabara baca mwibarabara banywanyi b'amasengero barahendwa nkuko Eva yahenzwe kwitangura ntibazi bitandukanye yo ngwino ufata igiti cy'ubugingo ubu mu gishingo cy'abakerubi ubu ndafashaka kuvuga ikintu kimwe mu gishingo cy'abo bakerubi barindi iyo ntebe y'ubwami bari ngaha bariko bararondera bagerageza kuyobora abantu bararindira ku ntebe y'ubwami bagerageza kubinjiza mu rugi kugira ngo bagaruke ku giti cy'ubugingo bugira kandi bashobore kugifata Yesu yavuze ati ndi umutsima w'ubugingo uvuye ku mana mwijuru urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye afise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja inyu ibyo nibyo yo ndanezerewe cyane ni bangahe barwaye bari muri iyi nzu turabe ibiganza byanyu muduze ibiganza byanyu ni byiza cyane ni bangahe bafise ivyo ni meme nahuye biri mbega ari he mbega yatanze amakarata yo gusengerwa mbega wa ni byiza cyane ni ndafise ubu raba mwerekeza nga mwese rero bimeze neza nkuko bimeri yo bije munsi w'ubwiza nga murabona biza n'umuco hejuru hano muri koma ngaha murabona ubu raba ni mukwerekana gusa kwerekana gusa n'ivyo murabona so muco nguyu muco uri hejuru ahanyene murabona neza ha hejuru kuri uyu mugore byashitse gusa ndawufata kandi niyumviriye yuko wari hejuru y'umuntu umwe rero murabona umwe rero murabona umwe jewe mbona ibiri umwe ni usanzwe wundi nisiga bwenge hariho umugabo yicaye ku mpera ngakuru uyu murongo araba hejuru kuri wa muco wa mukubisa va ishemu indiana kandi afise yagize igitero cy'indwara nambuja kwizera mushinga nta imana iraja kugukiza icari cyo ico gitero cy'indwara mina izeru Urizera n'umutima wawe wose ra rero ra namba umwami Imana umuremyi w'amajuru n'isi aja kunyemerera gukora ikintu gikwemeza yuko ari Imana ico gihura aja kwizera n'umutima wawe wose indwara yawe yawe n'indwara y'uruhagarara iterwa no gucya imvyaro urizera yuko Imana ija kugukiza byongeye n'unturuwo ngaha ingorane yawe nigihe kandi mu gukora uko ko aja kugukiza byoshoboka kugukiza byoshobora kugukiza kuko si wewe ushaka gukira n'umuhungu wawe urabona ari muri Virginia urizera yuko nshobora kukubwira ingorane yewe mfashijwe n'Imana arwaye ibisebe nivyo kandi hari higindi ingorane afise ntakijijwe kandi uramusengera rero mupfaso ni baka usubiriye samsete kandi wizere n'umutima wawe wose Yesu Kristo araja kumukiza agukize uramwakiriye nk'umukiza wawe nk'ukiza indwara zawe yaba woshobora awukiza indwara Paulo yavuze igihe kimwe aba bantu bateze amatwi bumvirije neza gushika batevye cyane mwamu b'umwami mana ndasenga ngo imbabazi zawe no kugira neza kwawe bibe kuri bo satani mpanganye nawe mu izina rya Yesu Kristo sohoka muri aba bantu bagumye ngaha ngo bumvirize ubutumwa bwiza ntushobora kubagumya ukundi ubushobozi bwo mu rwanizi buba boshe aba bantu babuba veko